mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo icishimikizo ntanyiganyizwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 30 kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda 62 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndanezerewe no kuba ngaha muri iki gitondo no kumva izi impanuro mu gihe nariko ndaza havugirwa ubutumwa. Murantunga nacerewe ariko hari abarwayi hari inyuma mu modoka, imodoka imeze nka ruseha baniha kandi byansabye kwitaho abatashoboye kwinjira. Murabona imbere y'uko twinjira ubu ndibaza namba umwe mushiki wacu abafise akana gatoye namba adashobora kugaruka uyu muhingamo ndaca kwigisha kuri uyu mugoroba naho umwami abishatse namba adashobora kugaruka gushikanira Imana umwana. Rero mu gihe nagumye mpagaze umwanya muremure noneho yemwe mumubwire yuko ashobora kuzana uwo mwana ariko namba adashoboye kugaruka muri iri joro bizoba ari byiza gatoyi gusumba kuri twebwe, ariko dukore bijyanye n'ibyo ashoboye ntacyo. Yemwe namba adashobora kugaruka turazana ako kana gatoyi ubu kugira ngo tugashikanire Imana. Kandi ubu ibyo byose mu gihe ndiko ndavuga namba adashobora kuza ubu rero icyo coba ari cyo bwiye. Rero muri iri joro hariho ikidasanzwe cyane ndashaka kuvuga ku kigwa muri iri joro ubutumwa bw'ubuvugi ishwa byitwa mugenzi. Iki nicyo gihe rero umwami abishatse ndaja kuvuga kuri icyo kigo muri iri joro. Mbega iki coba ari cyo gihe ga mugenzi canke mugenzi? Iki nicyo gihe bambe. Kandi ndashaka gufata kano karyo imbere y'ishengero. Harabayeho ibintu byinshi byashyitse muri iyi minsi mike yiheze byerekana ikintu kinaka kinini yantahura, ariko turi twa inzira z'Imana zirengeye gutahura ko umuntu. Dutegerezwa rero kugendera mu kwizera. Iyo haba hari umuntu ashobora gusigura Imana rero ntibyobaye bikenewe kugira ukwizera, kuko urazi rero. Ariko tugendera mu kwizera gusa. Kandi muri iki gitondo niyumviriye yuko noshobora kugerageza gusa kugira igihorane gisanzwe kivuga tumwa kuko nsa naho nahinduye cyiyumviro maze kuza ngaha nkabona abantu benshi bahagaze kandi barindiriye igihe kirekire. Kandi rero muri iri joro nkumbureho ahazoba hari abantu bakeye hano, hanyuma rero ndaja gushobora kubandanya n'ibi nshaka kuvuga. Ikintu kimwe no kwifuza gutangaza mu gihe benshi muri bo bari bahamwe, benshi muri mwebwe muri hamwe, n'ikintu gitangaje muri aya mayinga heze nuko amasengesho yanyu yishuwe yerekeye kirya kibazo cy'ikori nagize na Leta. Byaratunganye rero tu byarangiye ubu nk'uko benshi muri mwebwe mubitahura. Ibyo banyagiriza n'amasheke yari yakozwe yari agenewe igikorane, kandi yamara bagerageje kuvuga yuko zari wanje kandi bashaka kuzindihisha amadorari 350,000 n'ibindi nk'aho bwari ubutunzi bwanjye bwite. Kandi atari ibyo, byari iby'ibikorane, kandi ishengero rirabizi, kandi mwese murabizi, kandi amaherezo baragezaho. Ndaja kubacira ku mayange gusa ibyabaye. Bari bamaze hafi imyaka 3 gushika 5, hafi imyaka 5 ndibaza muri urwo rubanza barusubiramwo kenshi, barabaza kamera n'ibindi byose. Ariko ndashima yuko batashoboye kuronka ikintu icyo ari cyo cyose kindwanya. Rero ntibashoboye kunyagiriza kuri ibyo. Rero nta na kimwe cyariho cyo kunyagiriza. Bavuza ko ari ukutamenya kwanje gusa ukanje, ndibaza mu kutamenya byinshi byerekana amategeko banzanira amasheke kandi nkayatera ku gikomo nkayashyira mu gikorana. Ariko rero ako kanya maze kuyashyira ku izina ryanjye zaba ari izanjye. Murabona naho bavuga bati ibyo ni byiza cyane kuri wewe gutya, ariko zari izawe. Hanyuma rero warazihaye ishengero, ariko ako kanya umaze kuzirashyira ku izina ryawe zari izawe. Icyo zaba kigenewe cyose zanditswe kuri wewe. Rero kandi namba barazishyize ku umuntu kanaka yanditse ko hari ingabire y'umuntu bwite. Byari kuba biheze ariko handitse gusa William Branham. Murabona kandi aho nashyira ku izina ryanjye byaciye rero byononekara. Byose byari biheze rero. Hanyuma rero amaherezo biciye mu masengesho, kandi nta gihe gishyitse murazi naronse iyerekwa yuko umuntu yaje munini yijimye yirabujwe n'umwotsi, yirabujwe n'ibicafu by'amavuta yuzuye n'ibigaragamba nk'ingona yaje kuri je wafise intoke z'ibyuma nari mfise akabugita gatoyi gusa nkaka. Kandi yari afise kuri we ibi byandika ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ntacyo nari nshoboye nta mashanari yifise hanyuma rero umwami araseruka caratsindwa kandi muri bukanda babwira ivyo haraheze igihe kirekire kandi baragize umwumvikano uwundi munsi kandi umushingwa manza wanje umushinga ntahe Arbison wo muri New Albany na Ice Miller muri Indiana Police ku rubanza rw'ikori barampamagaye hanyuma bambwira bakenutse hano hanyuma naragiye mwene data Robinson na jewe n'umugore wanje n'abashinzwe imibereho ishengero ngaha na twebwe twese twaragiye rero baratubwiye bashaka leta kugira imyumvikano kandi navuze nti jewe namba hari uwo mfitiye ikintu icyo ari cyo cyose nzobariha ariko nkora uko nshoboye ariko navuze nti iryo deni ntaryo fise jejeje ni mu bwizigirwa Imana irabizi none kuki batanyagiriza namba hariho ikinyagira navuze nti bararonze imyaka itanu yo kugerageza kubikora ariko ntacyo bashoboye gutora cyo kubikora rero navuze nti oya ndavyanse sinzobiriha nyene batabanje kwemeza yuko mfise ideni hanyuma rero umushingwa manza aranyagiriza yongera aranyinyagisha kandi avuga ati ubu turashobora gushira urubanza muri sentare rero izobikora kandi avuga ati nibabikora ikintu cyonyine bashobora kubona kikwagira nuko wa ico nico ico buryo nabikoze gusasi nta kintu na kimwe nzicerekeye guharura ibyo butunzi rero nategerejwe kubikora mu buryo niyumvira ariko byari mu muco kandi ntindi byigeze bikogwa muri banke ku izina ryanje byamabikwa muri banke ku izina ry'igikora n'icishengero n'ibindi murabona rero nta kintu na kimwe nashobora kubikora ko kandi jewe yavuze ati yemwe barashaka kumvikana ku bihumbi 15 by'amadolari bihumbi 10 by'amadolari y'igihano kandi n'impembo y'umushingwa manza byari bihumbi 15 ibyo byansaba ibihumbi 40 kandi rero bashaka ibindi 5 niko niyumvira ubu rero naragiye navuze nti ni hehe mu isi nzokwigera ndonke ibihumbi 40 by'amadolari navuze nti murazi ikonte yo muri banki ngiyerekana ko amadolari ijana canke nkumbure munsi yayo kandi navuze nti nta kintu mfise notanga kingwati ntacyo mfise gusa nibyo kandi yavuze ati mushinga nta Ibrahima tahani yako bimeze nidushyira urubanza muri sentare ati nta gukekeranya turashobora kurutsinda yavuze ati ariko ngibi dushobora gutsinda urubanza kuko ngibi ibyo nzokora bazokora nkaho ivyo vyose ari ivyawe kuko wateye igikumu mu izina ryawe kandi bazokora nkaho ari ivyawe naho vyanditswe muri banki mu izina ry'igikora n'ishengero ibikorane babigirishwa na Braname hanyuma rero ishengero kandi nta gihe na kimwe bashoboye kubona urume ya rumwe noba narakoresheje mu by'iwanje uko n'ukuri Imana irabizi hari abagabo bicaye ngaha nyine ubu bari kumwe nanjye igihe cyose nta rume ya na rumwe nizigeze nkoresha mu by'iwanje byose byari iby'ubwami bw'Imana hano hose isheke yose ikintu cyose kindi ariko murabe ibyo ariko ntacyo bitwaye byari byitwa yuko ari ibyanjye ubwa mbere hanyuma rero by'ishengere by'ubukorane kandi barafise uburyo bwo kubikora murazi uburyo bwose bwo kubiyi nyegetsa bashobora gukora nuko rero navuze nti yemwe sinzobikora nyene kandi yavuze ati yemwe nitwatsinda urubanza muri ubu buryo kuko nzobereka ingabire z'umuntu bwite murabona nzobyerekana muri leta ingabire z'umuntu bwite kandi rero iyo nkoze ibyo ayarenga ibihumbi 10 yose azoba iragi hanyuma rero uzobigarukamo neza kandi bazokugumya iyindi myaka 5 basuzuma ibyo byose murabona iyo byanditse iyo wanditse isheke bica mu nzu amabanki ahaniraniramo amafaranga barafotora abakimura ibya sheke nyine nari mfise amasheke yose nayari yaciye hariya rero bavuze bati aho niho bagusubije neza na neza kandi yambwiye ati ikindi kintu gushinga nta Ibrahima namba wewe warigeze uhamagarwa na leta na leta nk'uko mwitohoza ibyo icyo wakoze cyose mu maso y'abantu uri gisuma murabona ariko nibyo murabona uyu mukozi w'Imana w'umubatiste hano muri Mississippi bya mugabo muto y'umugore yavuze yuko yinjiye kandi akamutuka kandi uriya mugabo yazanye icyemezo kivuye mu gihugu cyose n'ahandi hose yuko atari no hafi y'icyo gisagara iminsi y'imbere uno munsi canke umunsi ukurikira ku buryo uwo mucamanza yashaka yuko aburana n'umugore kandi amukurikirane ko yamwararaje yavuze ati mureke agende kandi igihe yashirwa mu kinyamakuru cyitwa Monitor Test mu gihugu cyose murazi ibyabaye mu 75% kujana b'abanyamerika bavuze bati ahari umwotsi hari umuriro kandi uwo mugabo mutoyi nyakuntungu mwere nk'uko noba ndi canke uwundi wese azotegerezwa kwikorera icyo kintu iminsi yose y'ubuzima sigaje mu gihe atasano na ntoya yari afise n'icyo kintu niyumvise nabi cyane igihe gitoya kwiyumvira yuko nashyize ubuzima bwanje mu bwami bw'Imana kugerageza gukora ku buryo mbona abantu bari hamakori yabo kandi bakora ibigororotse no gukora ku buryo abasuma bacika abantu b'inyangamugayo hanyuma rero bakambona jewe ubwanje nk'igisuma nariyumviriye ariko muri iyi si nakoze iki hanyuma biranzamwo ncandaraba muri Bibiliya umuntu wese muri Bibiliya kane mwavuyemwo yigeze kugira igikorwa cy'ampemu namba satana atashoboye kubafatira ku kwitwara neza canke ikintu kinaka leta yarabafata musubize inyuma neza abantu bose mushaka mu gushika kuri Mose Daniel abana b'Abaheburayo Yohana umubatizi Yesu Kristo yishwe n'ubutegetsi igihano cyo kwicwa Paulo Petero Yakobo mukuru Yakobo mutoye umwe wese muri bo yishwe n'ubutegetsi kuko niko biri ubutegetsi bwose n'icicaro cha Satani Yesu niko yavuze Bibiliya irabivuga murabona ubutegetsi bwose buri mu minwe y'umurwanizi hagiye kuza ubutegetsi buzoba buri mu minwe ya Kristo ariko aho ni mu nganji y'imyaka igihumbi ariko ubu butegetsi ubu uko twokwiyumvira yuko ari bwiza gute yamara inyuma yabwo buganzwa na Satani ubu bwami niko yavuze n'ubwanje ndabukoresha ico nifuza cyose ndabuguha ni wansenga Yesu yavuze ati mva ko Satani uhora Imana yawe abari usenga kandi abari usaba yonyene hanyuma rero ndata ibyizigiro umugore wanje ariko aranyuye aranyumviriza naragiye ndavuga nti oya mushinga ntahe jewe iyomba mfise deni noririshe nta deni mfise kandi sindiko ndaja kuriri hanyene nibyo navuze nti mbega ivyo ari byo byose nshobora kuriri hagute rero naratashe muhira navuze nti meta aza abana mumazana abana mu maso tegura impuzu zabo ndagiye navuze nti ntibanazo ikintu cyose kiracuramye gusa navuze nti nigiki nakoze mumbwire navuze nti yamara jewe ibihumbi 40 by'amadolari ntimutahura icyo bisigura kuri jewe hanyuma arinjira nk'uko umugore mwiza yakora avuga navuze nti ndagiye yavuze ati wiyumvira yuko hari icyiza byozana waramaze kubisengera narabiyumviriye nti yemwe nkumbure byoba byiza nsubiye gusenga narasubiye ndinjira kandi numva ari nkaho ariko arambwira ibyanditswe iminsi yose dushaka kuraba ibyanditswe icyo Imana yakoze kuri ibyo murabona kandi umunsi umwe baramubajije murazi bagerageza kumurega ku butegetsi bavuze bati mbega ni byiza kuri twebwe yuko abayuda bitegenzya gutanga ikori n'amatagisi kwa Kayisari yavuze ati hari iki gicekeri mufise ati ibi byanditswe kuri ico ni byande bati ni bya Kayisari aravuga ati nuko rero ibya Kayisari ni mubiye Kayisari kandi iby'Imana mu bihimana niyumviriye kuri ibyo narazinguruye muri Bibiliya nca ndabisoma nariyumviriye ibyo kuri kwa mwami ibyo ni byari kwibi si bya Kayisari ibi byari byawe ntibyari bya Kayisari ibi biba byari byanje nategerezwa kuba narishikori ryinshi cyane ikintu cyari cyo cyose yemwe ibyo byobaye bitandukanye Bibiliya ibya Kayisari ariko ibi ni byawe murabona kandi ntibyigeze biba ibya Kayisari ubwa mbere na mbere murabona ya mafisi nyishu mwijambo nasomye gusa hirya gatoya ho Yesu yavuze ati Simoni ntagera wazanye mu mufuko wawe murabona iminsi yose wa mutwari gera ritoye mu mugozi kandi waje muri iki gitondo nabitse ubutunzi mu banke yifi hariya kuruza ariko ya nabitse ubutunzi kandi umunye banke atanke karaja gusubiza ibyo yaronse manuka hariya gusa kandi utere rigera mu ruzi kandi niwashika kuri banke wugurura umunwa waya acagura igice shekeli ntitubatsitaze ntitubagirire nabi murabona genduririhe ayo simoni rizobari ryanje niryawe nari yumviriye ntimukuri imana urafise amabanki ategekwa n'amafi n'ibindi mu gihugu cyose sinzi ukuntu bija gukoreka ariko twaramanutse nafashe bene data ngaha bo mu ishengero batanze ingwati y'iryo deni hanyuma nandi ku rupapuro rwo gukuramo amafaranga nararonse rero amadolari ibihumbi mirongo ine hanyuma ndabiriha naratashe muhira nashaka kumenya uburyo nanditse irya sheke namba bazongaruka ko kandi navuze nti ibi ni ukuvuga yuko atadeni ry'ikikori mfise yemwe uzoshirako iriya zoba ari mu mazi abira inyuma ya birya nagumye mpamagara banki kugira ngo mbone namba bazobikora kandi amaherezo bobu yambwiye yavuze ati biri babikoze narinjiye nshangwa mu nda umugore wanjye ndavuga ntimukunze mfise umwidegembyo mbega ukuntu wiyumva iyo ufise umwidegembyo kandi rero nshobora kubiriha ubu baranyorohereje nshobora kuriha ku madorari ibihumbi bine ku mwaka ubu sinshobora gusubira kwiyegereza bagenzi ntegerezwa kujya hanze nkajya ku kazi rero bizomfata imyaka icumi yo kuriha rero hamwe hamwe Yesu ataje kandi mu gihe ibyo mu gihe yoza amadeni yose azobarangiye rero ibyo ari byo byose murabona rero ubu rero ndipfuza yuko mwebwe mwese amasengesho yanyu kandi mu ijoro ndajya kubandanya n'ikintu cy'inaka gitoye kuri ibyo gusa ariko amasengesho yanyu niyo yafashije murakoze cyane Imana ibahezagire aho tuzoba turi hose kwigera nibagira ibyo mu ijoro namba umwami abishatse ndifuza kwerekana bimwe mu bintu nzi kandi menye neza yuko muzi ubu mwibuke bagenzi icyo bari icyo gihe ubu tugiye kundizera ko bafise ikirangaminsi cyuzuye ku gihe gisigaye cya inundwi kandi ku wa mbere mu ijoro ni ibikorane mu ijoro no munsi no mu ijoro no ku wa mbere mu ijoro ni igikorane cyo gukora cyo gukesha kandi rero mufise ku wa kabiri ku munsi w'umwaka mushya acha namba muri inyuma y'igisagara murashobora gutaha kandi tujya kugira abakozi b'Imana beza bamwe bangaha ubu bw'ico gikorane twebwe umugwi munini w'abantu bavuga neza kandi bose baraja kuba bariko bavuga bakurikirana gushika isaha zitandatu z'ijoro kandi rimwe na rimwe baragira isangira niyo rikuni niyo byakunda sindabizi yuko baja kubikora uno munsi canke batabikora mu gihe nyene bazoba bariko baragira ubukwe bavuze induru base merera barasa n'inkoho banywa inzoga kandi bigenza nabi turagira isangira amina baraja gutangura umwaka neza hamwe n'isangira twese ubu turatumiwe kandi ndifuza yuko mwebwe Imana yo mwijuri ija kubaha karyo ko kuguma ngaha gushika ico gihe namba mubishoboye rero imbere yuko twegera ijambo ndashaka kuvuga ibi navyo yuko atanteka nshimira ishengero abanywanyi baryo kuri iyi costume nziza mwanguriye murakoze cyane icyo ni ikintu kininiya cyane kuri jewe amakarata yanyu yose n'ibindi byo mu gihe cya Noheli n'utuganuke mwarungitse mu muryango na yonda ntibiharurika kuri jewe kandi nta kintu congora ku mutima nk'uwo kumenya yuko bivuye kuri mwebwe kandi namwe muri mwebwe barandungikiye tumwe mu tuganuke twabo twa Noheli mu mahera kandi bamwe muri mwe barungitse nk'ibyo mwene data umwe yandungikiye indo ingodo kandi yarayikotesheje ashira ku izina ryanje kikwashu gitoya urabiramo imbere harimo isengesho ry'umwami kandi yo ibintu nk'ibyo gusa tubona ari iby'igiciro twe n'umugore n'abana dushaka kubabwira tuti mwarakoze cyane ibyo nibi to cyane ariko ndaja kuvuga ibi niyumvira yuko umuntu uwo ari we wese yashobora kuvuga ngo Imana ibahezagire nta kintu na kimwe cyoboneka coba kubaci shobora kubaciza gusumba rero kandi kuri abo bene data hano ku ishengero banguriye iriya nkoho nambaye inamba y'ikostime yanjye ariko sinashobora kuzana inkoho ku ishengero ariko yari kugira byo kuri kintu bandwanya ko rero sivyo rero ndaba bashimiye by'ukuri bene data kandi nari ngiye gusoma amazina yanyu kuga ari kumwe muri bene data yari yabyutse ejo yavuze ati yo ngushinde mwene data Branham cyo cabikuraho umunezero wose murabona rero niyumviriye nkumbure yuko nabandi basigaye biyumvira ko kimwe ariko ndafise amazina yanyu baranditse ko nzokwama ndatwibuka kandi umwami abahezagire cyane kandi murazi ibyo nkora kugira ngo nduhuke nja mu biro aho nkorera nkicara hariya hanyuma niyumvira ibyabaye iyo ntakatekanye muri jewe ndashobora kubandanya rero niyumvira ibihe bimwe bimwe byo guhiga nagize ahantu kanaka cyangwa abantu nagiye kuroba ndabikunda Imana ibahezagire ubu turashobora kunama ikimitwe akanya gatoye mu gihe twegereje ijambo ndazi neza yuko hariho imitwaro ngaha muri iki gitondo myinshi cyane ku buryo ntoyidonda kuri ubu rero ndibaza mu gihe twunamise imitwe umutwaro wawe w'umwihariko namba uwugumije ku mutima wawe kandi ukaduza ikiganza cyawe kandi uvuga uti Imana urazi icyo ndiko ndiyumvira ubu mwami Yesu urabona ikiganza cyose kandi urazi kiri inyuma yacu hariya umunsi hariya kiriya kiganza hariya umutwaro kandi turaje ubu twubashe ha hejuru ku ntebe y'ubwami bw'Imana nzima iryo buye rinini yaryera rishatse rishashe ku mwanya w'igihaho Yehova Imana yicaye hariya n'amaraso ya Kristo ari ku gicaniro kandi tuvugira hejuru ya maraso muri we yavuze ati musabe data ikintu icyo ari cyo cyose mu izina ryanjye nzogikora mbega ntuja kumvaga Mana muri iki gitondo kandi wishyura imitwaro yabo Nsiza amasengesho yanje hamwe na yari no munsi kugira ngo ubikore hano hari hudutambara twarambitse ngaha mwami twabarwaye banabananiwe kandi twigishwa muri bibiliya yuko bafata udutambara na mataburiya bivuye kwa Pawulo we kandi bakaturambika kumbarwaye nimwe mu mbitsi kabavamo n'irwara zikagenda kandi data mu gihe tuzi igihe kirekire kandi tuzi neza yuko tutari Pawulo wera ariko inyuma ya byose twumva yuko atari Pawulo we wera ni Kristo yari muri we kandi uri wa wundi nyeneje umunsi n'ibihe bidashira bijanye n'ivyanditswe rero aba bantu mwami biteye yuko nitwasaba Imana kandi tukakira tugutambara tukaturambika ku ibiganza bakubarwaye yuko baja gukira ndasaba yuko vyoba uko mwami gihe utugutambara tuja gushirwa ku barwayi kandi nk'uko vyavuzwe igihe kimwe abisirayeli batanguye igikorwa cyabo bagiye mu gihe gucisezerano hariya inyuma y'ikiyaga gitukura bibazanira biba zibiri nzira neza mu gikorwa cyaba ariko Imana yarabye hasi icishije mu nkingi y'umuriro n'amaraso y'uburake hanyuma ico kiyaga kiratinya kica kirazinga imikuba yacu amazi yacu hanyuma abisirayeli baraja mu kisiyoni baja mu gihugu cisezerano rero kwa mwami no munsi urabire mu maraso ya Yesu kandi urabe iki gikorwa cyo kwizera cyakoreye nkanka ha muri iki gitondo kandi satana atinye kandi ahunge kandi se umwe wese muri izi ngenzi bari ngaho umwe wese muri aba baja kurambikana kutudutamba retse ibira barabaduguru yubukandi barwa uburwayi bugende kandi bashobore kubandanya urugendo rwabo baja mu gihe gucisezerano barongowe na Mwemu yera inkingi y'umiriro buturonse mwami rero bahezagira ibikorane amajambi cyo gusoma kandi se Mwemu yera yo kwakira ijambo muri iki gitondo kandi yarigabaniriza umwe wese mu bwitonzi mwami mu gihe twegereje ikintu gihambaye giteye igomwe tutaramenya imitima yacu iranyinyagizwa bitangaje mwami kandi turasabye mu gihe tukwegereje ye hamwe n'ijambo ryawe yuko woduye insiguro yayo kuko tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen.
Now tonight
rero muri iri joro ntiwibagire igihe ni giki kandi ubu muri iki gitondo ndifuza kuzingururana namwe mufise bibiliya zanyu canke mu byanditswe namba muvyitayeho mu byanditswe aho dushaka gutangurira kuvuga mu gihe gitoyi tubisanga mu byakozwe n'intumwa dutegerezwa gusoma ahantu habiri cyangwa hatatu byakozwe n'intumwa 26:15 ubwa mbere byakozwe n'intumwa igice cya 25 n'umurongo wa 15 mu gutangura rero turashaka gusoma ibyakozwe n'intumwa 23:11 kandi mutegerezwa kongera kwibinamba mu byifuza jewe ngumbure sinja kuronka umwanya wo kubisoma abafilipi 1:20 byose biri mu nzira imwe amajambo amwe rero mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 26:15 aho dusoma ibi nanje ndabaza nturinde ga mwami umwami aranyishura ati ndi Yesu uri kurahiga va hasi hagarara n'ibirenge byawe kuko igitumye nkwiyereka ari ukugira ngo ngutoranye ngubwire ngubwire umukozi wanjye n'icabona cyo gushingira intahe ibyo mbonanye n'ibyo nzokwiyerekeramo ndagukiza bo muri ubu bwoko bwo n'abanyamahanga nibo ngutumye ko kuba humura amaso kugira bahindukire bave mu mwiza bace mu muco bave no mu bubasha bwa Satani bace ku Mana bate ko bahari ku ibyaha byabo baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Nuko yo Agiripa sinanka kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru ariko nabanje kwereka b'i Damasiko hanyuma b'i Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'i Yudaya nabo ku banyamahanga nabo yuko bakwiye kwihana no guhindukirira Imana bakora ibikorwa bikwiranye no kwihana. Mu byakozwe n'intumwa 23 n'umurongo wa 11 kandi ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara hejuru ati humura nk'uko wanshingiye intahe i Yerusalemu niko ukwiye kuzonshingira intahe i Roma. Umwami yongereza imigisha yiwe yera ku gisomwa cy'iri ijambo ryera ryuzuye ubuntu bwinshi cyane dufite imbere yacu. Rero nariko ndumva umuntu avuga cyanke yigisha nta gihe kinini giheze yakoresheje ijambo icishimikitso ntanyiganyizwa kandi nariyumviriye ntiryo n'ijambo ryiza cyane numvise rikoreshwa kenshi atagukekeranya ibyo ni narabye muri kazinduzi ya Webster bijanye n'ibya Webster ni igitunganyo ubwacu kitagira akarimbi mu bushobozi bwacu cyane cyane icishimikizo ntanyiganyizwa kandi ntanyiganyizwa ni amina nta kindi icishimikizo ntanyiganyizwa nico ni nkometsi zitagira aho zigarukira ijambo icishimikizo ntanyiganyizwa ni gitunganyo bwacu byose biraho birarangiye niyumviriye nti icyo ni ikintu cy'ubwiza n'ijambo riteye igomwe kandi rero ijambo ni iciyumviro giseruwe ubwa mbere gitegerezwa kuba iciyumviro hanyuma rero rikaba ijambo kuko ntuvuga amajambo yawe ataciyumviro. Iyo tuvuze mu ndimi nta ciyumviro dufise ni Imana ifata ivyiyumviro ni iciyumviro c'Imana ikoresheje iminwa yacu ntitwiyumvira canke ngo tumenye ivyo muriko muravuga iyo muriko muravuga mu ndimi namba ari ukuvuga kwahumetswe iyo musobanura ntumenye ivyo uri kuravuga urabivuga gusa nta kindi murabona iyo ni Imana kandi ukuvugishwa ntukoresha ivyiyumviro vyawe bwite ni Imana kuko uvuga ibintu mu bisanzwe utokwiyumvira kuvuga murabona. Ariko ijambo icishimikizo ntanyiganyizwa ni icishimikizo cya nyuma kandi ku bw'ibyo niyumvira yuko umuntu wese yotegerejwe kugira icishimikizo cya nyuma kandi umugambi uhambaye wose wigeze kuranguka haba hariho icishimikizo ntabanduka inyuma yawo uko coba cyari kimeze kose cyaba gifize icishimikizo ntabanduka inyuma yacyo kandi umuntu wese mu ntumbero yo kurangura ikintu ategerezwa ubwa mbere kugira icishimikizo ntabanduka kandi uko ko ufata ingingo yanyu muciye muri iki kiriya kugaruka ku kindi gushika huja gucishimikizo ntabanduka canke iyo amina canke icishimikizo canyu mu kubwicuri utegerezwa kugira ikintu kinaka uzirikwa ko mu yandi majambo n'icishimikizo canyu c'umugambi urangutse n'ahantu hanaka byoshoboka kugira izingu zingu bica mu bintu byinshi bitandukanye gushikaho bigera kuri ico cishimikizo ariko hariyo ibyo amina kuri ibyo byose yategerezwa kuba ikintu nk'icyo ntushobora kubandanya mu buzima utagifise We wigihe wanshingirwa wategerejwe gusubiza inyuma ibyiyumviro gushikaho ushikira icyo cishimikizo. Akandi twategerezwa kuba urukundo rw'umugore n'umugabo wawe cyangwa umugabo wawe, yemwe ashobora kuba atari mwiza nk'umugore wawe John cyangwa yemwe nta iki kiri, ariko hari ikintu kuri we icyo wewe cyaragukabuye uvuguti umugore ashobora kuba atari mwiza nka wa wundi cyangwa umugabo ashobora kuba atari mwiza nka wa wundi, ariko ategerezwa kuri cishimikizo ntabandi kariya cy'ukuri ya muntu atameze nk'abandi, kandi kuri ico matako ico kitahari wo bugize neza udashingiwe ico cishimikizo ico cishimikizo ntabanduka. Turashobora kwiyumvira kuri benshi bari bafise ibyishimikizo ntabanduka muri Bibiliya yo twashobora gufata uhereye ku ntango uhereye ku mpera y'iyi Bibiliya, kandi ukaba uri ngaha gusa amayinga abiri kuvubu kandi utaranabikora ko wiyumviriye ibyishimikizo ntabanduka biri muri Bibiliya y'akarorero. Mu nkundire gusa mvuga umwe cyangwa babiri mu ncamake. Murabe Yobu rero yari afise icishimikizo ntanyiganyizwa, ibintu byose byagenze nabi kuri uwo muntu. Umuntu w'umugororotsi rero ntitwokubahuka kuvuga yuko atari umugororotsi, kuko Imana yavuze yuko yariwe. Nta muntu n'umwe ku isi yari ameze nka Yobu, yari atunganye mu maso y'Imana, kandi yari abizi yuko yari afise icishimikizo cya nyuma, yari afise icishimikizo ntanyiganyizwa mu gihe ibintu byose byasa n'ibimurwanya. Indwara zaragaragaye, abagenzi biwe bashobora kuba baravuze bati ubu turakubonye Yobu, ibyo byemeza yuko uri kurakora ibyaha, wakoze amakosa. Hanyuma rero bamusenyeri baraza biyita abirura Yobu rero mu mwanya wo kumwirura nta kindi babonye atari icyaha mu buzima bwiwe, kuko Imana yari yakoranye nawe mu buryo yari afise. Kandi abana biwe bari bishwe, inzu yiwe yishwe, yari yahiye, ikintu ciwe ciwe cyose cyagenda nabi, kandi n'ubuzima bwiwe bwari bugeramiwe. Yari yicaye ku munyota yuzuye ibikomere kuva ku mutwe gushika mu bworo bw'ikirenge, n'umufasha wiwe mwiza w'akaranganyi na w'abana biwe yamubwiye ati wotegerejwe gutuka Imana hanyuma ugapfa. Ariko imbere y'ibyo byose Yobu yari afise icishimikizo ntabanduka. Mu gihe cy'uburwayi iyo tuba twashobora kwibohera kuri icyo cishimikizo ntabanduka. Yobu yari azi yuko yakoze itegeko rya Yehova, kandi yari afise ukwizera mu byo yakoze kuko Yehova yari yabisabye. Turashobora gukora ibyo gusa Yehova yasaba ikimazi cyoshejwe ku cyaha ciwe, kandi Yobu si ciwe gusa ariko n'abana biwe nabo yari yatanze ikimazi cyoshejwe, kandi nicyo cyonyine Imana yasaba. Woshobora kuvuga uti nifuza yuko yosaba ibyo byonyine uno munsi. Niwibuke gusumba ibyo kwizera gusa ijambo ryayo, kandi we ugize ijambo ryayo icishimikizo cyawe ntabanduka urabishobora. Isezerano ry'Imana iryo ari ryo ryose ushobora kuri kuzirika ubugingo bwawe kuri ryo, uko imipfunda yo gukubita kose ubwo umuziritse icishimikizo cyawe ntabanduka, kandi yari imase ko kandi igihe abamuremesha biwe bavuze bati waracumuye, yari azi yuko atabikoze, yari umugororotsi kuko yari yakoze itegeko rya Yehova. Kandi igihe abiwe cyangwa ibyiwe umuntu arinjira avuga ati abana bawe bapfuye, uwundi arinjira avuga ati ingamiya zawe zose zahiye, kandi haje umuriro uvuye mu ijuru. Murabe ibyiyumviro abamuremera biwe bari bafise, urabona umuriro wavuye mu ijuru. Rero Yobu ibyo biremeza, ibyo ntacyo byemeza. Rero ntiyari kuba yakubisa abana biwe Yobu uri umugororotsi, ariko Yobu yavuze ati ndazi yuko nakoze ibigororotse. Yagumye afashe ko yari afise ikintu yashobora gutsindagira, nibyo yari yabyemeye, yari yakoze neza na neza icyo Imana yamubwiye gukora, kandi ntiyakekeranya na gatoyi. Ni byiza cyane.
All right.
Kandi rero amaze gushika haba hantu icyo cishimikizo ntanyigazimizwa cari kiri rero amaherezo yatanguye kumva umugozi wegerana wari wamyurege urarega wenena ngaha ariko watanguye kwegerana hanyuma mpemu amuza ko acarahaguruka nk'umuvugishwa kandi avuga ati ndazi yuko umucunguzi wanje ari muzima amina murabona yari yifadiki gishishimikizo ntanyiganyizwa bari banywanye yari azi yuko yakoze ibigororotse kandi umunsi yategerejwe kubi kucibohorako ndazi yuko ndazi yuko umucunguzi wanje ari muzima kandi ko ku iherezo azohagarara ku isi naho inyoza uruko bazokwica uyu mubiri yamara nzobona Imana ndi mu mubiri wanje yari abizi rero icishimikizo cyiwe icishimikizo ntanyiganyizwa caramase Aburahamu yacishimikije yari afise ntanyiganyizwa yamuka apfa Ibayaburoni umunara apfa mu gihugu cishekemu kandi hariya niho yagerereye kumwe na se kandi nkumbure yari umurimyi ariko umunsi umwe avuye mu ishyamba ahantu hanaka nkumbure yariko aramura intere cyangwa agiye kwiga igikoko cyo kurya kandi ahantu kanaka avuye hariya Imana yavuganye nawe mu gihe yari afise imyaka 75 kandi yari we n'umugore wiwe Sara nawe afise imyaka 65 atamwana nk'abana bari bafise rero Imana yamubwiye iti ugiye kuronka umwana kuri Sara ariko kugira ngo ukore ibi utegerezwa kwitandukanya amasezerano y'Imana yamafise ibisa utegerezwa neza na neza uko wowe ushingiye ku isezerano kose hamariho ibisabwa iminsi yose ukuntu koshobora guhagarara ngaha tugaca tu muri Bibiliya byanditswe byose imbere n'inyuma amasaha n'amasaha murabona yuko ibisabwa ari byo bifise icyo bisigura murabona kuko bafise mufise ibyo mushingiye ko uko mushaka ariko niko munsi y'ibisabwa by'isezerano ugutoranywa n'ibindi murabe Aburahamu yizera Imana kandi byamuharuwe ko nk'ukugororoka rero mbega ukuntu yacari ikintu kibi cyane guhura n'isi iteye imbere umuntu w'imyaka 75 n'umugore w'imyaka 65 kandi babanye kuva bakiri bato kuko yari mushikabo kandi ubu yari agiye kuronka umwana kuri we ariko yari afise icishimikizo ntanyiganyizwa nta na kimwe cyari kigiye kumunyiganyiza kandi igihe ukwezi kwa mbere atacabaye icishimikizo ciwe ntanyiganyizwa cagumyeho kuko yari azi yuko yavuganye n'Imana ukwezi gukurikira umwaka ukurikira imyaka 10 hanyuma imyaka 25 igihe yari afise ijana Sara nawe 90 icishimikizo ciwe ntanyiganyizwa yacumiyeko kandi bibiri igihe ivyamuranze vyandikwa yavuze ati Aburahamu ntiyatekeranishijwe no kutizera ariko aremeshwa cyane no kwizera hesha Imana icubahiro kuki muri gera mwiyumvira impamvu yari icishimikizo ntanyiganyiza ikintu conyene yategerejwe gukora kwari ukwitandukanya n'ihanga ryiwe kandi Imana ntiyigeze imuhezagira atabikoze yajanye na Sese yarapfuye yajanye na Loti kandi igihe mu nyuma Loti yatandukanijwe n'Aburahamu rero Imana irazi kuri wimubwira iti genda mu gihugu murabona ukugamburuka isezerano hamwe n'ibisabwa byama bijana n'Imana n'ijambo ryayo uburaba ku reka dufate Mose Mose umuvugishwa umukozi w'impunzi w'Imana yari yashize hejuru kandi akigishirizwa mu ngoro kwa Farawo kandi Mose yasohotse afise inyigisho ziwe za teolojiya kandi yishe umuntu wa mbere rero ikosa rya mbere riba riraje hanyuma Mose agira ubwoba bwo gupfa kuki ntacishimikizo ntanyiganyizwa yari afise icigishinga naye conyene ca nyina wiwe ku kuvuka kwiwe yari umwana atangaje yari afise ijambo rya nyina kuri ivyo yari afise imizingo yuko Imana yari ifise nkumbure mu mpapuro ahantu hanaka bari banditse bitekeye babifise yuko Imana yari igiye kugendera abana bayo yari azi yuko cari ico gihe nk'uko dukora ubu tuzi yuko hariho ikintu kinaka kigiye kuba ubu Mose yamenye yuko cari giye kandi yamenye yuko yatoranijwe ku bwica ariko ntiyari afise icishimikizo ntanyiganyizwa murabona kandi umunsi umwe inyuma y'ubugaragwaho yari ataye iyereka Imana yaramwiyeretse mu gisaka cya kumuriro kandi yavuze iti Mose narabonye imibabaro y'ihanga ryanje narumvise imiborogo n'amarira yabo baterwa na Farawo baba bariya bahagarikizi babo mu bikorwa by'agahahazo none nibuka isezerano ryanje ndaje kubacongura ubumanutse uje manukuje muri Egiputa yo mana we Mose yavuze yari iti ati simvuga neza imvugo yanje ntitomoye ntibazonyizera yavuze iti n'igiki mu kiganza cyawe yavuze ati inkoni yavuze iti yitere hasi hinduka inzoka iti yitore ufashe umuri zisubira kuri inkoni yari ko iramuha ibyizigira icemezi yo mana itanga icishimikizo ntanyiganyizwa itanga icemezi kuri icyo cishimikizo ntanyiganyizwa iminsi yose.
When God gives an absolute, he gives a vindication to that absolute, always. Then
rero Mose igihe yari hepfo hariya yaciye aterera hasi inkoni yiwe imbere y'abanyamareba na Farawo kandi abo banyamareba baraje baca baterera hasi inkoni zabo nabo Mose ntiyigeze yiruka ngo avuga ati yo yemwe nari nihenze aha bwari ubukorikori butoye bw'abanyamareba kandi nkumbure nari nihenze ariko yarazi yarabizi ntiyakekeranya yuko yahuye n'Imana kandi yahuye yarashikamye reka tuvuge yuko yari yakoze neza na neza icy'Imana yari yamubwiye gukora rero Yobu yari yakoze neza na neza na neza icy'Imana yari yamubwiye gukora Mose yari yakurikije amategeko yiwe nuko guma hamwe kandi urabubwiza bw'Imana Mose yari yumiye kucisha imikizo ciwe ntanyiganyizwa igikorwa ciwe kandi yarashikamye amaze kubikora inzoka yiwe yamizi izindi nzoka murabona yari yumiye kuri ico cisha imikizo zo ntanyiganyizwa. Imana yavuze iti gihe muzoba mwamaze gucungura abo bana muzonsengera kuri uyu musozi rero umwansi mu buryo bwose ashobora azogerageza kugushira kure y'icyo cishimikizo ntanyiganyizwa neza na neza bamaze gusohoka Egiputa barabudisaganirizo mu mboba n'ikiyaga gitukura n'imisozi ku mpande zose baciye mu kiyaga kandi hariya hari ikiyaga gitukura nta buryo bwo guhunga baca mu misozi nta buryo bwo guhunga baciye ngaha kandi ingabo za Farawo zari zice ziciye ngaha mbega ahantu ho guhagarara murabona ukuntu umurwaniza gushira ahantu aho udashobora kumenya icyo kora ariko mwibuke iyo umiye kuri icyo cishimikizo ntanyiganyizwa ubutsinze Mose yari azi yuko Imana yamusezeraniye yuko muzonsengera kuri uyu musozi ni wabakurayo kandi namanutse n'ikiganza cyawe kubacungura no kubashyira hariya mu kindi gihugu yagumanye neza n'ibyo kandi Imana yarungitse umuyaga w'iburasirazuba ucura huha amazi yari ibyina mu kiyaga baca barajabuka humye icishimikizo ntanyiganyizwa ukuntu twociye mu byanditswe Daniyeli icishimikizo ntanyiganyizwa ciwe Shadraka Meshake na Abedinego icishimikizo ntanyiganyizwa cabo Dawidi icishimikizo ntanyiganyizwa ciwe bose icishimikizo ntanyiganyizwa Pawulo nawe yari afise umwe turiko turasoma ibyiwe yari afise umuhamagaro ushingiye kuri Kristo kandi icyo cyari icishimikizo ntanyiganyizwa ciwe niyo mpamvu atatinya icyo Agripa yovuga ahagaze hariya kandi Agripa yari umuyuda nk'uko tubizi kandi rero aho yari ahagaze imbere y'aba bami n'ibindi Imana yari yamaze kumubwira yuko azohagarara hariya rero yari afise icishimikizo ntanyiganyizwa n'ico ne rero yavuze neza na neza iyerekwa ryo mu ijuru yavuze ati sindi sinaritetereje nari sinarikengereye sinigeze nabi ubwanje ariko yagumye aribera umwitigirwa kandi ntiyagambaraye yabikoze nk'uko yategerezwa atakivuye ko kuko cari icishimikizo ntanyiganyizwa kandi ubuzima bwose bushimikiye kuri ico ni icishimikizo ntanyiganyizwa rero kuva huye na wimbona nkubone kunzira ijida masi kwityo byari bifise isiguro nini ya kuri Paulo rero nibuke ahambere yari yarize yari umuntu ahambaye cyane mu byanditswe ariko ntiyari afise ikimambo cyo kwishimikiza atari ko ikombe ryamushigikiye n'urupapuro rw'umutsindo ruvuye ku muhinga ahambaye yari umuntu ahambaye mu gisata ciwe ariko yaratekeranye icyo yari afise gusa nuko icishimikizo ntanyiganyizwa ciwe coba gifise gusa inkomezi nk'uko idini ryiwe ryari rimeze ni hariya inkomezi zose yashobora kuronka kandi yariko arakora nk'umwizigirwa kuri ibyo yarafata abakristo akababoha kandi akabagirira nabi kandi yaranateye amabuye Stefano
making havoc of them and even stone Stephen
Niyumvira yuko mu nyuma mu buzima bw'iwe impamvu yamutumye aja i Yerusalemu igihe umuvugishwa yamubwira ati ntuduge hariya Pawulo kuko iminyororo n'uburoko birakurindiriye kandi Pawulo yavuze ati ndabiza ariko singi i Yerusalemu nticabona ariko ngiye hariya niteguye gupfa ku bwa Yesu Kristo kuko yari azi icyo yari yarakoze kandi intego yiwe kwari ukumara amazi igishinga naye kiwe n'amaraso yiwe bwite yapfuye ari umumaratiri kuko yishe umwe muwamaratiri b'Imana kandi ubu yari mu nzira y'iwe aja i Damasiko n'amashuri yiwe yose yicaye munsi y'uriya mwigishwa hambaye Gamaliyeli kandi n'ukuntu yari yarigishijwe mu idini ry'Abayuda yose kandi yama hamwe n'ibyo byose yari yigorigoye kandi ntiyari ashoboye gukora ikintu na kimwe kandi buno nyene haraje umuco n'igihinda nkumbure n'umuturagaro kandi arakubitwa aca yitura hasi
and fell to the ground and he
will have to uhumisha amaso yiwe kandi bega ikintu kidasanzwe nta wundi muntu yabonye uwo mucakari Sawuli byari ibintu bigaragara cyane ku buryo byamuhumishije ntiyashobora kubona ca aciki mpumyi yutsuye n'iyo nkingi y'umuriro yakayangana neza na neza mu maso hiwe kandi yumvijwe rimubwira riti Sawuli Sawuli umbigire iki yavuze aturinde ga mwami.
And he heard a voice saying, Saul, Saul, why persecutest thou me? He said, Lord, who are you? And he said, I'm Jesus.
Now what in the Yesu?
Erega
birakugoye gutoera imigere ku mihunda hasi ubukandi uje muri Damasiko kandi hariho ubona kurungikiye rero ahagurutse hariya kandi hariho umuntu umuvugishwa hepfo mu gisagara yabonye iyerekwa ariko arasenga caraza nani yaraza acaza kuri Sawuli yamurambitse ko ibiganza carakira n'ugukira kuvuye ku Mana yaciye ahaguruka abatizwa ibyaha byiwe birozwa yambaza izina ry'umwami kandi rero yaronse icishimikizo ntanyiganyizwa ntiyasubiye kuba wa wundi nyuma y'ibyo yaragiye ubwo nyene ava mu ishengero aja murindi apfaja haja hariya kugira ngo agerageze kuba kibyo yari yagerageje gusenyura ukuntu ihanga ukunda isi ya Gikristo muri kino gitondo bikeneye ubwo bwoko bw'icishimikizo ntanyiganyizwa abo bozanemera n'imigenzo yagerageje nyine inyigisho z'abantu gutitura ijambo ry'Imana kuba ari wa wundi nyene cy'uno munsi no mu bihe bidashira bakeneye icishimikizo ntanyiganyizwa akamenyero kugukura ku nzira iki Damasiko Imana nzima ishobora gukiza indwara kuzura abapfuye no kwirukana amadayimoni icishimikizo ntanyiganyizwa cy'inkomoko. Pawulo yamenye yuko hari ikintu cabaye nta muntu yoshoboye kubimukuramwo nta kintu na kimwe cyari gifise ikimazi yari yaboshwe kandi byari biheze icari kumushikira cyose yari azi yuko yaboshwe ubuzima bushinzwe kuri Kristo yo ubuzima yari yabayeho bwari ubuzima butandukanye rero mwibuke hari harabaye umuntu w'umunyedini kandi kuri bamwe mwebwe muri iki gitondo kandi ndazi yuko mutahura yuko yibande iri kwirafatwa bazoyumva mwihanga ryose riri munsi y'ijuru nk'uko mwisi yose kandi bamwe muri mwebwe muri ngaha kandi bamwe muri mwebwe ahamabande azoba ariko aravuzwa mu yandi mahanga n'ubusigura biherezo uwundi ubundi bwoko bwo muri Afrika hariya muma mu baotanto n'ahandi hose na hamwe abarongozi b'amadini mwaronse gusinyigisho yo muri bibiri ya nabironse bipfuye mu byiyumviro by'akahise kandi nkumbure murashobora gusigura ibyo bintu byose ariko namba mutaronse icishimikizo kitanyiganyizwa mutaronse imigenderanire n'Imana kandi namba iyo migenderanire n'Imana iyo muvuga yuko mufise ituma muhakana yuko ijambo ryose ryiba atari nyene kuri kwishengera uno munsi nk'uko byari bimeze kandi wizigira urupapuro rwawe rw'umutsindo ruhanitse mu ndome cyangwa ikindi cyose woshobora kuba ufise namba wizigira ibyiyumviro by'idini ryawe rivuga riti iminsi y'ibitangaza yararenganye kandi nta gukira indwara kuva ku Mana dufise n'umubatizo wa Muhemu yera nk'uko bawuronse ku munsi wa Pentekoti si uw'abantu b'iki gihe namba ibyo ari byo byonyine ufise mwene data w'agaciro mushikanju urakeneye imigenderanire n'Imana y'inzira y'i Damasiko.
You need an Damascus road experience. Amen. Amen. Amen.
ukeneye guhura niyo mana nzimaho wewe atari gusiciyumviro gisiga ubwenge muri wewe atari kujugumira kumwe canke ubwoko bumwe bwo mushishimuko ariko inyigisho ni mwi menyerezo y'ikintu cy'ukuri cy'inkomoko Yesu umwe nyene yagenda I Galilaya arahuye umunsi kandi ni muzima kugeza ibihe bidashira kandi ni wa wundi nyene cy'uyu munsi n'ibihe bidashira icisha imikizo ntanyiganyizwa yuko udategerezwa gufata icyo umuntu wari we wese yavuze ubimenye ubwawe nyene atari umushishimuko munaka
If the sensation that you've had
kandi nambi yo mishishimuko wagize kandi umuntu kanaka ashobora kuba ari mishishimuko nyayo yo muri bibiliya kandi umuntu kanaka gerageza kuyigukuramwa avuga ko ivyo bintu byari ivyo ikindi gihe bamaso nukuri bamaso ariko hari uburyo bwo kumenya bisuzumisha ijambi ryo ni kicapo cy'inyubako y'inzu nambi inzu yubatswe ikinyurane n'igicapo cy'inyubako y'inzu muhinga zoyibomora kandi asubire kuyubaka ariko ategerezwa kuyubaka kuri iki gicapo cy'inyubako y'inzu ntibiraba uko imigenderanire yanyu imeze rero nimba ikintu kinaka muri wewe kikubwira ko bibiliya atari y'ukuri ko ubwo bushobozi bw'imana intumwa abahanuzi n'abarimu n'abungere kandi ingabire za mpemu gusa zitari za zindi nyene igihe zisuka mu ntumwa kuri pentekoti hari ikitagenda neza kucisha imikizo ntanyiganyizwa cawe gitegerezwa kuba camatanye n'imigenzo y'idini mu gishingo ca bibiliya y'imana igihe yavuga iti amajuru n'isi bizova hari ku ijambo ryanje rizokwamaho suzuma icisha imikizo cawe ntanyiganyizwa icarico mutegerezwa kumenya neza na neza ko mufise imigenderanire myiza n'umwungere wanyu kandi mutegerezwa kumenya neza cyane ko mufise imigenderanire myiza n'umukuru wa karere kandi mutegerezwa kumenya neza na neza ko mufise imigenderanire myiza na musenyeri cyangwa uwundi muntu ahambaye mu ishengero ryanyu ariko namba atari icisha imihito cyawe ntanyiganyizwa si Yesu Kristo kuko kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje ntanyicisha imihito ntanyiganyizwa cyanje kandi amarembo ikuzimu ntazoshobora uguhishurwa mu buryo bwa mpemu bw'uwo wawe ari no kumumenya ni byiza yo rero igihe ubaye nka Pawulo ufise icisha imikizo nkene hanyiganyizwa nyine yari afise ubuzima bushingiye kuri Kristo buratandukanye n'ubuzima wari ufise mbere kandi bishoboka ko wabaho ubuzima bwo muri mpemu yo narumvise abantu bavuga bati rero n'abampemu ivyo ntaco bisana naco narabonye amadini menshi basenga cyane bimvuga kuri kurusha uko abantu b'abakristo b'iki gihe bavuga mu gihe umubyeyi yashobora gufata umwana wiwe mutoya vyibushe yirabura areha nk'uku akamuterera mu kanwa k'ingona kubw'urukundo rw'Imana yiwe ndibaza aho ubukristo bugeze mu kuvugisha ukuri mu gihe umugabo ashobora kwibaza ubwiwe muri ubwo buryo yo kwiteramwo imisumari igihumbi mu mubiri nk'uko yuyene nako ibintu byutsu y'amazi bimutuma guma hasi nk'uko maze agaca ku murongo w'umuriro kuva ngaha gushikaho uru rusengero ruherera agenda agaruka kandi aha rwose umuriro wa nka kuriya kubwitanga kwitanga ko ikimazi ku mana yiwe ikigirwa mana hariya gifise amaso y'amabuye y'agaciro n'ibindi ndibaza aho ubukristo buri rero ntimwiyumvire kuvugisha ukuri kuvugisha ukuri si cyo byo biri kuvugisha ukuri ni byiza iyo bikoreshejwe ku kintu cy'ukuri ni nk'umuganga ariko atanga imiti ashobora kuguha ubumara bita arsenike bivuye ku mutima kandi yashobora kuguha ubumara bita acide sulfurike bivuye ku mutima woshobora kuronka urupapuro rw'umuganga rwawe rwujuje nabi kandi woshobora gufata iyo miti bivuye ku mutima ariko ibyo ntibikiza ubuzima bwawe murabona oya mugenzi utegerezwa kumenya icyo uri kurakora kandi ikintu cyose kinyuranye n'ijambo ry'Imana sindabi cyo byoba biri n'igihe byoba bimaze bigumari ikinyoma Petero yabahaye urupapuro rw'umuganga ruhoraho kuri urya munsi wa Pentekote yavuze ati mwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo muzobona guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera kuko uru rupapuro rw'umuganga rurwanyu n'abana banyu nabo bose bari kure abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu ko nukuri n'urupapuro rw'umuganga ruhoraho rero umutandaza w'imiti w'umuhumbyi yoshobora gufatira kuri ibyo akakwica yego atankeka murazi hari ubumara bwinshi cyane mu miti kugira ngo cy'umugera kandi umuganga arazi nyene ubushobora ubwo umubiri wawe bushobora kwihanganira uko bungana arengeje igipimo cy'ubumara bwo kwica udafise ubukwiye rero bwo kora iki nta cyiza byo kugirira gufata umuti arazi cy'umubiri wawe ushobora kwihanganira rero nuko inyandiko y'Imana imeze ntacyo bivuze uko uwundi muntu avuga rwose ko bitegerezwa guca muri iyi nzira cyangwa irya nzira ntubyizere iyo ukurikiye ijambo neza na neza inyuguti ku yindi biba biheze guma kuri iryo rero dufise bariya bavuga ngo utegerezwa kuminjwa kw'amazi bafise nk'abo kubw'ibyo mutegerezwa gukoresha amazina y'ibyubahiro ya Data Umwana na Mpemu Yera nta bintu nk'ibyo biri muri Bibiliya nta hantu nta umuntu n'umwe yigeze abatizwa muri Bibiliya ukuntu ukundi kuntu atari mu izina rya Yesu Kristo uwo ni umugenzo wongeye ko mu ishengero katolika ry'i Roma byahanahanywe mu migenzo y'abantu turaja kubidoma ko iri joro ariko nimwitegereze hagati y'ibyo byose iyo nyandiko igumaho nicyo gituma dufise abana barwaye benshi cyane kuko batumviriza ibyo muganga yavuze ishishimikizo ntanyiganyizwa iyo uhagaze kuri cyo biba biheze iryo ni ijambo ry'Imana ntiryihenda ubuzima bushingiye kuri Kristo bwo gusenga cyane ariko ntibwari bushingiye kuri Kristo ni benshi cyane muri twebwe bafise ibyo uyu munsi kandi iyo ubayeho ubu buzima bushingiye kuri Kristo bugutuma ukora ibintu utoshoboye gukora mu bisanzwe bugutuma ugira inyifata itandukanye cyane n'inyifata isanzwe sishaka kuvuga gukora ibise nshaka kuvuga gukora ibirongowe na mpemi ibintu bitomoye ibintu by'inkomoko kandi mu gihe ubonye umuntu kanaka akora ibitaroranye ucumenya yuko ariko arigira icya atari agerageza gusa kwigira ikintu cy'inkomoki iyo ubonye idorari ry'ibyigano wibuke ko hari idorari ry'ukuri biganye ko murabona iyo ubonye ryiganano riba rimeze neza na neza ari igitutu cy'ikintu cy'iry'ukuri n'ikintu kimwe cy'inkomoko kivamwo iki cyiganano itegereze bituma ukora ibintu utakoze mu bisanzwe yo n'ikindi kintu ubuzi neza udakekeranye ubuzi neza utagikekeranya ko na gato iyo ushikiriye icishimikizo ntanyiganyizwa ntugikekeranye ko ntufata ingendo y'uwundi muntu nicyo gituma ubuzima bw'ikristo bwabaye nk'abana batoye muri bibiliya canke kandi mbabarira abana batoye ku ishuri bagerageza kurambika kurabiranira ko kandi y'umwe muri bo yihenze bose baca bihenda murabona ubutumye uwo murwi wose unanirwa yo mana we ntubarabire ko hura nawe ubwawe umugenzi mwiza w'abagenzi bawe ahagaze ngahe inyuma ni umu n'umuhungu w'umwe mu bagenzi banje umugenzi wa kera Jim Paul kubera iki twe na se wiwe twahuriye hamwe mu mashuri kandi yo mbega umugenzi mwiza twe na Jim mutoya twariko turasenga dushimitse kugira Jim ari wese wiwe azohinduka umukristo wizera nyakuri kandi twe na Jim mutoye twariko turaganira ejo kahahise kubijanye n'igihe Imana yatwiyerekera mu biti tukayibona mu ishyamba hari aho ko wayisanga kuberayo n'umuremyi kandi we ari mu biremwa byiwe kandi ndibuka twe na Jim twahora tuja gushaka tugenda kuhiga hanyuma buhwibiriye rero twaca tumanuka tugafata amakinga yacu tukaye anyonga duca muri mwibarabara ngaha twaratinya cyane kuko twaca mu itongo ry'abapfuye bamaze kwira hama tukamanuka bahagaze bakaduha amabarafu asosa kandi Jim yarakunda gukina urukino bita bia rero twara abahungu gusa b'imyaka 10, 12, 14 kandi Jim yarakunda kwicara no gusoma udutabo tw'inkuru zijanye no guhiga hamwe no gutega imitego hanyuma naricara kandi nkarota murongo murabona kubijanye ubu rero bamwe muri ba muri abo bahungu barashobora kumbona kandi murabona bakazu gatoye hariya nahora mvuga nti muhungu karya kabaye akazu keza tukagize hariya mu misozi kandi namandeho kimisi yose ko naronka akazu gatoye mu misozi umurwi munini w'imbwa zihiga hamwe n'inkoho kanaka hanyuma nariyumvira imisi yose nti iyo nshobora gutunga aka 30 muri ico gihe canje nariyumviriye nti gute noronka kamwe isi aka gakoho gatoye 30 kiwanje kandi uyu munsi narahagaze ndaba ku gihome nararavye hariya mbona udukoho tumwe twiza dushobora kuboneka nariyumviriye nti utuntu ubuntu butangaje nariyumviriye nti nzokwiyigisha kurasa kandi ndasa ntumbereza rero nkumbura igihe kanaka nzi nari yumviriye ntingiye ubwanje kwimenyereza kurasa kandi kurasa neza kandi rero nkumbure igihe kimwe notembera mu misozi nkaronka umuntu ahiga mwiza yomfasha kugira gusa ndamubere kuko yashaka kunkingira ubuzima bwiwe nkumbure idubu ry'inkazi atabizi neza cyane umuntu atunze yontwara gusa tujane nkukingira ubuzima bwiwe nkumbure umunsi umwe noshobora guhiga muri Afrika nkugukinga ubuzima namba noshobora kwimenyereza gusa ikintu noshobora gukora gusa nukwimenyereza kugira ndase neza yo nari yumviriye Imana yumvire uba wampaye guhiga mu isi yose mbega ikintu gihebuje Jim yahora aja gusoma ibitabo navuze nti Jim yavuze ati jewe ndakunda gusoma kubijanye n'ibyo navuze nti Jim icyo nico umuntu kanaka wundi yakoze nshaka kugikora ubwanje nshaka kugikora kugira imigenderanire n'igihe naja kuri Kristo sinashobora kugendera ku migenderanire y'umuntu kanaka wundi ndayishakwa ubwanje ndibuka igihe nasoma igitabo ibigitabo cya Zane Greci twa Lannister Lange nadasomye imikubuzo ibiri cyangwa itatu yamawe ngendesha inyuma y'inzu ndiko ndagenda igihe nari ku ifarasi y'igiti nasomye iyo nkuru ya Doron Star Lange ingene yagarukanye ubutungane muri Big La Big Band rero nasomye inkuru za Tarzane n'ingende za Edgar Rice Belouf mawe yari afise itapi y'ifurungi imbere y'igitanda y'urushato rw'igikoko citwa foke canke ikintu kinaka icyo madamu wene yari yamuhaye inyuma y'uguterwa n'umuriro kandi yari mu cumbi we nca ndayitwara hanze mawe ntazi ko umuyaga uyitwaye nayitwaye hanze ndayitabura nchangira umwambaro wa Tarzan hanyuma nicara mu giti naba igice cy'umwana mu giti hanze muri uwo mwambaro wa Tarzan kuko nayi nabonye ibyo yakoze nashaka gukora ibyo nanje. Nashaka gukora ivyo nanje ariko umunsi umwe kubw'ubuntu bw'Imana naronse igitabo nyaco Bibiliya indirimbo yanje nakahise kanje sinshaka kuba musenyeri canke umuntu ahambaye mu ishengero umupapa canke umupatiri nashaka kuba nka Yesu icisha imikizo ntanyiganyizwa kiraguhindura hariho ikintu kinaka kivyerekeye usoma ijambo ryiwe kandi ikintu kinaka mu mutima wawe ugirira igishika kuba nkawe ntukekeranya ni nk'icisha imikizo ntanyiganyizwa kuri Kristo ntanyiganyizwa ku mukristo ni nka inanga y'ubwatego wewe utegerezwa kugira icisha imikizo ntanyiganyizwa kandi iyo Kristo ari icisha imikizo ntanyiganyizwa cawe ni nk'inanga ivyo igihe mu ikiyaga kivyuye ingunza kandi ubwato buri hafi yo kuzama kandi mwebwe icizigiro kimwe conyene mufise gutegerera inanga hanyuma rero nimba ubwato buzungazunga rabe nimba inanga izogumya ubwato murazi turafise indirimbo nibagiye ubu izina ry'uwayanditse ariko inanga yanje irafashe nk'umuhungu mutoyi nk'uko twavyiyumviriye kenshi agurura itiara ntushobora kubona ikintu na kimwe ariko afise urunyuzi hanyuma umuntu acaho kandi avuga ati mbega ariko akora ikiga mwana uri gukora iki yavuze ati ndiko ndagurura itiara yanje yavuze ati mbega ufise iki mu minwe yawe yavuze ati urunyuzi yavuze ati tiara iri hehe yavuze ati ntayo mbona ewe mbega umenya gute ko uriko uragurura itiara yavuze ati ndashobora kuyumva irakwega ku mpera yako kagozi hariho icisha imikizo ntanyiganyizwa muri ubwo buryo bwiwe butoya iyo tiara yari icisha imikizo ntanyiganyizwa eciwe ku bw'ivyo yashobora kuvuga ko ariko aragurura itiara naha atashobora kuyibona yamara yarafashe ikintu kiyifashe niko biri ku muntu igihe yavyawe na mpemu yera ubwa kabiri yafashwe n'ikintu kinaka gifise inanga hariya kandi imvura y'igihuhusi ntimutiriganya arazi ko ameze neza yamaze kurekura inanga ni vyiza rero iyo turi mu bwato bwacu butoyi tureremba ngo tujabuke ikiyaga cy'ingorane z'ubuzima nk'uko umwivuzi w'amazina ya Mavu yavuze ko ubuzima sindo kigaragara kandi ubugingo businziriye buba bwapfuye kandi ibintu nk'ibiri uko bisa ubuzima n'ikintu kiriho kandi ubuzima n'umwitwaririko imva siyo ntumbero yabwo kuko uri umukungugu kandi uzosubira mu mukungugu ntibyavuzwe ku bugingo.
The soul is dead that slumbers and things are not what they seem. Life is real and life is earnest and its grave is not its goal. For dust thou art, to dust returnest was not spoken of the soul.
Yo niyumvira ko ari byiza cyane rero Longfellow yanditse iyo zaburi y'ubuzima murabona iyo ndiko ndasoza ngo njabuke ikiyaga cy'ingorane z'ubuzima mwene data yihebuye kandi yazamye abonye ibyo yongerwa intego ubugira kandi murabona ubu twagiye mu bwato tureremba ngo tujabuke ikiyaga cy'ingorane z'ubuzima kandi Kristo ku bwato buhuye n'imvura y'igihuhusi igihe imvura y'igihuhusi ibaye nyinshi kandi bukayumbayumba ndanezerewe ko mfise inanga ifata hagati mu ihema hariya hantu hanaka n'urupfu ubwarwo ntirushobora kubatandukanya muboheye kucisha imikizo ntanyiganyibuzwa Kristo niwe nanga yacu mbega ninde we ni jambo bwa mbere na mbere hari jambo kandi jambo yari kumwe n'Imana kandi jambo yari Imana kandi uwo jambo yambaye umubiri abana natwe rero igihe tuzi ko ibyo dukora bihuje neza na neza n'ijambo turazi ko inyigisho zacu zitunganye hamwe n'ijambo utongereza na kimwe cyangwa udakurako na kimwe ijambo gusa kandi tukabona dushika ku kintu kimwe nk'abandi bamase kuri iryo jambo nyene riba mu buzima bwacu rero inanga yacu irafasha ubuzima bwa Kristo bugaragara muri mwebwe Imana yambara umubiri muri mwebwe nk'uko yari muri Kristo kuko yari Imana muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi kandi murabona Imana muri mwebwe nyine igumya ya ntumbero y'ijambo neza na neza nk'uko Kristo yabikoze murabona ubuzima bw'iwe wizera ibikorwa nkora na wazobikora so wigira uwizera uwiyumvira ko yizera ariko uwizera unyizera ibikorwa nkora na wazobikora kubera iki amase kuri rurwa rutare nyene mbega urwo rutare rwari iki ijambo na ntaryo umase harya n'inyenyeri yawe yo mu buraru kigihe watakariye mu kiyaga murazi dufise inyenyeri nyinshi ariko hariho inyenyeri imwe gusa y'ukuri itavaho iri iyo ni inyenyeri yo mu buraru kuko ihagaze hagati na hagati y'isi ntacyo bihindura namba wo buri nyuma hejuru canka ho wo buri hose ari hose iyo nyenyeri yo mu buraru kimeze cyo kimwe nyene n'inyenyeri yawe yo mu buraru ukoreye urabona hari inyenyeri nyinshi zipfa mu kibanza kimwe zica mu kindi ariko namba uri mu kiyaga ariko umuntu wese amenyereye iby'ibiyaga arabizi cyangwa umuhigi wese agendera mu ishyamba arazi yuko inyenyeri yanyu yo mu buraru ari kibanza cyanyu nibyo gusa nibyo rero ni nk'indangamerekero yanyu indangamerekero yanyu ntizokwerekeza kuri Mars cyangwa Jupiter cyangwa ahandi ha izokwerekeza ku nyenyeri yo mu buraruko kubera iki nicyo cishimikizo ntanyiganyizwa cyanyu yo mana we itegereza icishimikizo ntanyiganyizwa cyanyu yo ngiye kuvuga ikintu kimwe ndumva gusa biriko biraza itegereze ndiyumvamo mpemu cyane muri aka kanya kuko uku n'ukumenya neza ndatekeranye itegereze indangamerekero yanyu ishobora gusa kwerekeza ku nyenyeri yo mu buraruko aho niho hantu honye nishobora kwerekeza nambari indangamerekero y'ukuri izokwerekeza neza ku inyenyeri yo mu buraruko igihe cyose sibyo rero namba ufise mpemu yera ashobora gusa kwerekeza ku ijambo ntazokwerekeza na rimwe akwerekeza ku idini ntazokwigera na rimwe akwerekeza ku mugenzo ntazokwigera na rimwe yerekeza hani hani azokwerekeza na neza ku ijambo numva nosemerera itegereze n'ikintu imbere mu muntu ugukwega iyo ubonye inyenyeri yawe ihagaze hariya Yesu Kristo ijambo kandi ubona mpemu yera ari muri ryo kandi ntuzoreka ngo rije iburyo canke ibubamfu uwo ari we wenyine ashoboye aza gufata ibintu by'Imana no kubyerekana akabigaragaza. kandi Yesu yavuze ati azokora neza na neza ibintu jewe mvuga azobihishurira azobahishurira ibi bigiye kuza azobibereka imbere y'igihe imbere y'uko bishika murabona azofata ivyanje maze abibereke hanyuma rero abereke ibigiye kuza Yohana 15 turabona yuko abereka ivyo bintu kandi afata iby'Imana maze akabibereka kandi azobahishurira ibintu Yesu yavuze mu yandi majambo azoshira ibintu ku mugaragaro shira ibyo ku ruhande hariya iri joro kuko ibyo tugiye kwifashisha mu mwanya muto amenye neza ibya abigira ukuri murabona rero muca mubimenya namba mu inyenyeri yanyu mu buraruko ariyo jambo ku mukristo wari we wese ikintu cyose kinyuranye n'ijambo raba reka ndababwira ikintu kimwe mwumvirize ibi neza ikintu guhishurwa kw'Imana gukwiriye kuva ku Mana kubugombe bwiwe no kuza kwa Kristo kandi byose biri muri iki gitabo bikwiriye kandi namba hari ikintu na kimwe kikujana kure y'ibyo utiyo ndangamerekero kuko n'umugenzo gusa ni gusidi n'igipapuro gusushira mu mufuko wawe ukakimanika mu cumba cawe n'umugenzo rero rondera indangamerekero igushikana ku ijambo amina Murabona igihe ibintu nk'ibi byashikira Pawulo yaramanutse muri Egiputa na Arabiya ahantu hamwe maze yiga imyaka itatu icubahiro wa yategerezwa kumenya neza rero amaze kubona mpemu yera amaze kumurongora ijambo ku ijambo yashobora kwandika icyo gitabo cy'abaheburayo no kwereka abayuda atankeka kuki yari yatumbereye iyo ndangamerekero ya mpemu yera yamushitse neza na neza ku nyenyeri yo mu buraruko rero namba hariho ikindi kintu kimwe kiba kwegera kure yabyo byiza mwobiheba umwana azokwerekana ijambo ryiwe kandi ijambo ryiwe gusa kuko mpemu yera yeje kugaragaza canke kwemeza amasezerano y'Imana nta mugenzi azokora ibyo nta dini arizobikora nta bushobozi canke ikindi kintu gishobora kubikora mpemu yera wenyine kubw'ijambo kandi we ni urubuto rero mufata urutete rw'ingano urutete rwiza rw'ingano ariko nta kintu rushobora gukora ruba rwapfuye gushikaho intimatima irujemwo rero rugacaruzana intete nyinshi z'ingano kandi Kristo nibwo buzima icishimikizo nta nyiganyizwa namba urwo rugano rudafise icyo cishimikizo nta nyiganyizwa muri rwo ntiruzo kwigera rukura namba urwo rugano rudafise icyo cishimikizo nta nyiganyizwa ntirushobora kuba rwiza bitigeze kuba inyuma ariko ntirushobora kubaho kuko nta kintu muri rwo cyo kurubesha ariko iyo rubonse icyo cishimikizo nta nyiganyizwa rushobora guhangana n'abanegura bose rukavuga ruti nzosubira nzuke kuki kuko rufise icishimikizo nta nyiganyizwa kiri muri rwo rutegerezwa gusubira kuzuka kandi iyo runimwaba muri jewe amajambo yanjye akaba muri mwebwe rero musaba icyo mugomba icyo nicyo cishimikizo nta nyiganyizwa ariko namba mufise imigenzo n'ibindi bintu byose bifatiye muri iryo ntimushobora kuvanga amazi n'amavuta murabifata gusa mukabimyamanyagura uko mushaka kose ntibizokwigera bivangana kuko n'ibintu bibiri bitandukanye kandi ntimushobora gutuma umugenzo na bibiliya unyuranye na bibiliya bivangana ntimushobora gutuma idini n'ugusenga kwa vukiye mu mwitegembyo agakiza kavuye mu mwitegembyo bivangana byose hamwe kuko bizwi neza Imana yonyine ikorana ngiye kubivuga uko biri kose Imana ntiyigera ihagarika urutonde rwayo ntishobora gusambura urutonde rwayo kuko iyo ntigira iherezo kandi ndabona neza murazi jewe bijaba imbere y'abantu benshi murabona ariko Imana ntishobora guhagarika urutonde rwayo ntishobora gukora ikintu kimwe umunsi umwe maze ngo ihindure mu nyuma ikore ikindi ivuga ko yihenze ivuga ko yihenze urya munsi Imana ntikorana n'imigu y'abantu Imana ikorana n'umuntu umwe kuko abantu bafise ibyiyumviro bitandukanye akoze mu buryo butandukanye mu bisanzwe Imana itegerezwa gufata uwo muntu ikamuhingura ikamukura muri we ubwiwe kugezaho imushikana kuri kameremere kayo murabona hanyuma rero Imana igakorana n'uwo muntu murabona mu bihe byose uko byabayeho Nowa na Mose bavugishwa ntihigeze haba babiri muri bo icarimwe umwe igihe cyose mu bihe byose uko byabayeho kubw'ibyo namba muvuga muti mu bwinshi bw'inama niho haragakiza murabe nk'uko navuze ubutumwa ngaha cy'igihe gito mu rusengero hari hahabu kandi hariho Yesu Hashafati kandi bari bagiye kudugira moti jireyati kugira ngo batere ubishize mu bwenge bari mukuri icyo gihugu cyari rwabo kandi umwansi bari yabasiriya bahariya bari ko buzuza inda z'abana babingano abana b'Abisirayeli baboriye itongo bahawe n'Imana ku bw'ibyo ubishitse mu bwenge byasa nkaho byari byiza tujanye tuduge hariya maze tubigize kuyo bave muri kirya gihugu rero ibyo byumvikana nkaho ari byiza cyane ubishitse mu bwenge byari byo ariko hariho ibisabwa Yehoshafati nk'umuntu mwiza ya ati ariko ntitwotegerejwe kubaza Imana atankeka haba uwo muntu yaguye yavuze ati emwe neza na neza uwizera wo kurubibe murazi yavuze ati yo atankeka nari kuba navye yumviriye mfise abavugishwa b'abaheburaya amajana ane babo ngaburira nkabitaho nibo bambere muri iki gihugu turaja kubazana nuko bose hamwe bahuje inama bavuga bati tuga uhora hari kumwe nawe ubigize ubishitse mu bwenge bari mukuru ariko ntibari bafise icyo cishimikizo ntanyiganyizwa rero igihe yavuga ati nta wundi ariho yavuze ati yego hariho wundi ariko ndamwanka yavuze ati yamara vuga ibintu bibi urabona niko yamavuga mbega yovugishwa gute ibyiza igihe ijambo ryose Eliya yari yaramwitangiriye imbere yabwiye haba ati imbwa zizori gata amaraso yawe mbega none uwo muvugishwa yemejwe yashobora kuvuga gute ikintu na kimwe kitari ubugombe bw'Imana kandi byari kuba gute byari kumera gute ngo imbwa zoriye Yezebeli kandi umuvyimba worambaraye mu ndimiro ku buryo batoshoboye kuvuga ngo nguyu Yezebeli n'umuvumo nguwo ku muntu ni gute hari gushobora kuba uwundi muntu n'umwe ahezagira nuko biri uyu munsi ni gute umuntu ashobora guhezagira ibyo bintu bijana abantu kure y'Imana igihe cyose hari ikintu kimwe gusa cyo gukora namba utegerezwa kuguma wenyine ni ukuvuma icyo kintu mu izina ry'umwami maze ukagumana naryo iyo ufise icishimikizo ntanyiganyizwa muravuga muti rero mwene data Branham utuma abantu bakwanga Imana izo nkunda icyo nicyo cishimikizo ntanyiganyizwa canje ntimushobora kwishimikiza ukuboko kw'inyama mutegerezwa kwishimikiza ijambo cy'Imana yavuze ngo mukore mbega Mikaya yamenye gute ko yari mukuri yararindiriye yareretswe bareretswe n'abariko uko kwerekwa ntikwari kujanye n'ijambo kandi uyu munsi nico kimwe Mikaya yagereranije ukwerekwa kwiwe n'ijambo maze rero abona yuko we n'ijambo byari kumwe uyu munsi namba ukwerekwa kwawe kunyuranye n'ijambo kwihoze kuko nicishimikiza ntanyiganyizwa cikinyoma cishimikiza ntanyiganyizwa cha Mikaya yacari kijanye neza na neza n'ijambo kubwivyo yashobora guhagarara akavuga we ibyo yavuga maze akabyizera igihe bamukubise kofe ku muntu amaze baravuga bati mpemu yera yaciye mu yihe nzira yavuze ati uzobibona shani watabwa mwibohero nivyo yavuze ati nina garuka mahoro nimushire uyu mugabo mwibohero maze nina garuka mahoro niho Ahabu yavuze nzogira ico ndamukore uyu mugabo yo rero Mikaya ubivuga kwiki bizoguca umutwe niyagaruka Mikaya yarahagaze ngaho yenye nyene nkuko Stefano yabigenjeje amina yiteguye nyene nkuko umwami wanje yagiye kumusaraba byoroshe nyene nkuko Daniel yaterewe mu rwobo rw'intambwe canke Shadraka Meshake na Abednego baterewe mu rw'intambwe ego cane yahagaze ngaho avuga ati niwaramu kugarutse kuki yari afise icishimikizo ntanyiganyizwa niwaramukugarutse Imana ntizoba yagize ivuga ntizoba yigeze ivugana nanje uzoca rero unca umutwe yari afise icishimikizo ntanyiganyizwa yari azi yuko indangamerekero yiwe yari yamurongoreye kuri uko kwerekwa yari kumwe neza na neza n'ikinyenyeri cyo mu buraruko ego mugenzi inanga yiwe yari ifashe ego ijambo naryo byonyine namba icishimikizo ntanyiganyizwa kizwa chawe namba ufisi chishi mikizo nanyika nyizwa mubuzi mabgawe harabaye higi haho murazi mikienzo yari ufisi chishi mikizo nanyika nyizwa sinshobora kwiyumvira izina ry'uwo mukore ari kw'igihugu cyose cari zigira iby'uwo mukore yavuga niba gizina ryiwe nariko ndandika ikintu ngahasina ashobora kwiyumvira izina ry'uwo mukore nibyo aribyo ariko ngaharaciye imyaka mikeyi ategerezwa kuba umugore icyo yavuga avuze ati mukoreshe imbugita mu bubu kuboko kwibubamfu byari ibyo byari cishimikizo ntanyiganyizwa we yari inyishu kuri byose kandi uramutsushitse ikanya mu kuboko kwibubamfu rero waba wagize ikosa mbega izina ryawe ryari irihe yo nibyo neza na neza ego niwe rero wari cishimikizo ntanyiganyizwa yari cishimikizo ntanyiganyizwa cimigenzo bitegerezwa kugenda uko nkuko yo dusanga ibintu byinshi bimetse uko ariko tubona uko ubu yarapfuye muri umurye uko mushaka ego mugenzi ni byiza ariko ibyo byari cishimikizo ntanyiganyizwa cimigenzo wategerezwa kubikora uko harabaye higi haho Adolf Hitler yari cishimikizo ntanyiganyizwa cy'ubudagi icyo yavuga cyose avuze ati simba bara simba avuze ati cabarica ama miliyoni y'abajuda yaranyigeba yanyiganyiza umutwe wiwe murabona ibyashikiye ubwo bwoko bw'icishimikizo ntanyiganyizwa byasa nk'ubushobozi ariko byari binyuranye n'ijambo umenga gute ko byari binyuranye n'ijambo imana yaravuze igihe baramu yagerageza kuraba kuri isirayeli ngo ayipfume yaravuze ati ndayibona imeze nk'imbogo ese nge n'amahema yayagororotse uwuzo kuvuma wese azovumwa uwuzo guhezagira wese azohezagirwa bisa nk'uko Hitler yashobora kuba yabibonye bisa nk'uko abakristo b'abadagi bashobora kuba babibonye murabona icyo cishimikizo ntanyiganyizwa binyuranye neza na neza n'iryo jambo murazi nk'uko byavuzwe ngo umuntu imana yashizeho umuntu ariko umuntu yashizeho abagurano umwe agerageza kuganza uwundi dufise uganza umwe n'imana ariko Hitler yari icishimikizo ntanyiganyizwa c'abadagi mubirabo uyu munsi ubu mbega murabona ibyashitse yari icishimikizo ntanyiganyizwa kitari cyo kuki cyari kinyuranye n'ijambo kandi ubu murabona ibyo iyo ibyo byose byajanye kuva mu muntu mu buntu kandi nambi cishimikizo ntanyiganyizwa cawe kiri mu idini rinaka canke ibisho binaka canke ikindi kintu hambavu y'uwo muntu wa Yesu Kristo uzoshika kumaramara nk'uko nyene kurushirijeho kuba kubi gusa urabona nambi cishimikizo ntanyiganyizwa cawe atari Kristo uwo niwe nkingi yo hagati y'ubuzima bw'umuntu kandi Kristo ni jambo si shengero ryawe ijambo ryawe ijambo murabona kuri ico cishimikizo ntanyiganyizwa nzokubaka ku ishengero anje kuri Kristo ijambo harabaye higi haho Mussolini yari cishimikizo ntanyiganyizwa cha Roma sinzi nshobora kuba narasomye inkuru imwe canke bishobora kuba ari uko nabisomye mu gitabo canke umuntu umwe yarabimbariye ariko naho umuntu umwe yari kwarabazwa na Mussolini yari yashaka kuzana Roma mu byo kwinonora imitsi kandi hariho igishusho kinini cyahora gihagaze hari yaciwe kijanye no kwinonora imitsi ivyo ni vyiza ubugiriki bwari bufise ico ciyumviro haraciye imyaka myinshi Roma yamye ishaka kukigira ni vyiza kugira abanonora imitsi ariko kunonora imitsi ariko mwibuke ivyo ntibizofata ikibanza cya Kristo uko woba ukomeye kose ivyo ntaco bisabisana we n'ubushobozi bwose kandi murabona ico ni yagerageje kubakira ko Roma kandi yagerageje kubakira ko Roma ku kintu cicishimikizo ntanyiganyizwa yuko we yari icishimikizo ntanyiganyizwa kandi baravuze yuko umunsi umwe yuko umushoferi wiwe yaje umuntu utumwe imbere y'igihe maze aramurasa yavuze ati sinavuze nti ube ngaho umuntu utumwe imbere ya saa tatu navuze nti ube ngaho saa tatu pan maze aramurasa murabona sindagukeneye ngaho umuntu utumwe imbere y'igihe ndagukeneye ngaho saa tatu murabona murari cyo cishimikizo ntanyiganyizwa yashaka kwigira ubwiwe ariko murabona ibyashitse muribuka benshi muri mwebwe ngaha ba kera Roy Slaughter nkumbure n'imbere yaho kurusha muribuka hariya igihe nababwira ibijanye n'ubuvugishwa umunsi umwe hariye po ku nyubako y'aba Old Follow w'imbere yuko tunaza ngaha navuze nti musori nazoshika ku iherezo riteye isoni navuze nti igitero ciwe ca mbere azoja muri Ethiopia kandi Ethiopia izogwa imbere yiwe ariko izoshika ku iherezo ryiwe kandi nta numwe azomufasha azohambwa mu buryo buteye isoni nuko biri.
Now, absolutes we're talking. Absolute. You know, our Supreme Court is...
Navuze nti hariho integuro zitatu zashizweho izo bita nazisme fascisme na communism. Navuze nti izo integuro zizogenda zishike ku kintu kimwe kandi kizoba ari communism. Raba communism izoturira Roma murabona ni mubirabe kuba nigikoresho mu kiganza cy'Imana biyumvira yuko barwanya Imana bakora neza na neza bashitse ivyo igihe cyose ntibabizi ibakoresha gusa nk'igikoresho nk'igikinisho igikoresho kimwe mu kiganza ciwe nkuko yagize Nebukadineza n'abandi benshi. Rero itegereze murabona ubu hari gihe kimwe Farawo yari cishimikizo ntanyiganyizwa kuri Egiputa ariko raba higeze ubu murabona byose birananirwa yo nubwoko bubi kubyivyo bamabananirwa ni byishimikizo ntanyiganyizwa vyashizweho nabantu ntushobora gufata icishimikizo ntanyiganyizwa cashizweho nabantu ko biri kose namba rumu perezida namba ari umutwazi gitugu namba ari umwami namba ari shengero namba ari dini namba ari umugenzo ica arico cose muri ivyo kizohera kurya nyene kw'ibindi byishimikizo ntanyiganyizwa vyose vy'ubwoko bwose uko ibihe vyabayeho. Turashobora gusubiza amaso inyuma raba abantu bizigiye abami babami raba abantu bizigiye abatwazi gitugu raba abantu bashitse ivyizigiro vyabo kuri ubwo bwoko bw'ivyishimikizo ntanyiganyizwa maze murabaho bari uyu munsi. Ubureka twihindukirire turaba abantu bashitse ivyizigiro vyabo kuri Bibiliya kw'ijambo ry'Imana maze bakarifata nk'icishimikizo ntanyiganyizwa cabo rabaho bari ubu. Paulo aduha inkuru y'incamake kuri bo mu Baheburayi igice ca 11 ibyo bakoze ingene baneshejwe ubwami bagakora iby'ukugororoka n'ibindi kandi baja irya nino bambaye insato z'intama n'insato z'impene bo isi ntiyari ibabereye barindiriye mu bwiza bwo kuzuka guhambaye murabona ni byiza kuko bo bamwe muri bo ntibaronse kuri ibyo bitangaza kandi batanze imibiri yabo uko biri kose barorereye uko kuzuka guheza ubuzima bwabo ntacyo byari bibabwiye basha kubandanya no kwitanga kwikimazi kubandanya no kwitanga kw'ikimazi kugira ngo bashobore kuronka uko kuzuka kandi ivyo nivyo bagize. Rero ivyishimikizo ntanyiganyizwa turiko turavuga icishimikizo ntanyiganyizwa murazi sentare ntahinyuzwa yacu ni icishimikizo ntanyiganyizwa niyo cishimikizo ntanyiganyizwa niryo herezo rya nyuma ry'ibihari byose muri iki gihugu nivyo ingingo yayo ni cishimikizo ntanyiganyizwa muri sentare ntahinyuzwa yacu nivyo yo ndazi ko rimwe na rimwe tutabikunda ariko ni cishimikizo ntanyiganyizwa uko biri kose go mugenzi mbega vyogenda guti yo tuba tutayifise ibiki rero ariko iyo ni icishimikizo ntanyiganyizwa niyo atankeka kuki niyo igihugu cacu niyo cishimikije ko igihe iyo sentare ntahinyuzwa ihejeje gufata ingingo yayo ya nyuma nuko nyene nta yindi yirengeye uja hehe nyuma yaho uja gukurikiza ingingo yayo nta kindi utegerezwa nibo jambo rya nyuma nibo Amina.
What if we didn't have that? Then what? But that's an absolute. It certainly is. Why? That's our nation is tied to that. When that Supreme Court finally makes their final decision, that's it. There's no further. Where are you going to after that? You're going to follow their decision, that's all. You've got to. They're the last word. They're the amen.
mushobora kubigerageza mu masentare y'intango yo mu bisagara mushobora guca ku bacamanza hanyuma mukaja mu masentare y'igihugu amasentare y'ubwoko bwose no ku masentare y'igihugu ariko iyo tugeze kuri sentare ntahinyuzwa biba biheze nivyo rimwe na rimwe ntitubikunda tuvuga tutemwe sinkunda ingingo yaba ariko ugerageza kurirenga ko rimwe nico cishimikizo ntanyiganyizwa cy'igihugu none cyogenda guti yaba tutayifise ego dutegerezwa kugira icishimikizo ntanyiganyizwa umuntu wese ategerezwa kugira kukigira uragifise ariko ico ndiko ndandegerageza kubabwira nsubira inyuma hariya nukubereka icishimikizo ntanyiganyizwa ico arico rero sentare ntahinyuzwa y'igihugu nico cishimikizo ntahinyuzwa nyuzwa cico gihugu nico kintu cyanyuma muma tati ahari yoyo ayari yo yose barabitunganya ico bavuze nico hariho icishimikizo ntanyiganyizwa mu rukino rw'umupira iyo move sifuzi yo ego rimwe na rimwe ntidukunda ingingo yiwe nawe ariko nivyo uko biri kose mu sifuzi ingingo yiwe nivyo jambo rya nyuma nivyo abandi bavuga byose avuze ati nigitsindo sindo nivyo yatangiye cy'abandi bavuga byose byo ntacho bihindura none reka tubyumvire ko gusa namba sinja sinkino zo mupira ariko byashitse ndandika ico cyiyumviro umusifuzi n'icishimikizo ntanyiganyizwa mu rukino rw'umupira umwe muri bo avuga ati ico cari igitsindo uwundi umwe aravuga ati urumubeshi uyu avuga ati nuko biri wotegerejwe kumeruko umusifuzi yavuze ati igitsindo mubona basigaye bose bafata ibyicaro byabo bakicara bamwe muri bo baridoga ariko ndibaza yuko bamuzomera mu mitima yabo n'ibindi ariko n'igitsindo uko biri kose kuki niwe jambo rya nyuma umunyezamu wa mbere yavuze ati urazi yuko kirya carenganye uwundi umwe yavuga ati urazi yuko ari yavuze ati igitsindo ibyo birakwiye rero hora subira mu bibanza byanyu byogenda gute hatari umusifuzi mu rukino rw'umupira mana woshobora kwiyumvira ubwoko bw'urukino rwoba arirwo umwe muri bo yavuze ati cari igitsindo uwundi umwe ati uwundi yavuze ati kirya uwundi yavuze ati uri mubeshi hobaye amatati n'indwano kugira ngo ugire urukino rw'umupira utegerezwa kuba ufise icishimikizo ntanyiganyizwa kandi aragenda hanze hariya kandi ntacyo bitwaye ko atamukunda canke igiki wewe n'icishimikizo ntanyiganyizwa uko biri kose we n'icishimikizo ntanyiganyizwa ijambo ryiwe niri irya nyuma ico worivuga ko cose niko biri rero batabigize urukino rwose rwoja mu ruzazane sivyo igihugu comera gute hatari sentare y'igihugu hatari sentare ntahinyuzwa muri iki gihugu cogenda gute boja hehe igihugu cogiye mu ruzazane iyaba hatari umusifuzi mu rukino rw'umupira rwoheze ntiwobaye urafata n'umupira wa mbere imbere y'uko hagira umuntu azana amatati umuntu umwe ahagarara hariya kandi nkumbure woba wagiye by'ukuri kuri urwo ruhande maze uwundi muntu akavuga ati yo oya ntivyagenze uko rero mugatangura umupira wa mbere waterewe bakawuharirako umwe muri bavuga ati ico cari igitsindo uwundi akavuga ati nticari igitsindo murabona mutegerezwa kuronka umuntu urukino ruhagaze ko nawe n'umusifuzi yavuze ati igitsindo n'igitsindo namba avuze ati umupira n'umupira icavuze cose kiremerwa nuko kandi mutagize uko nta rukino mworonka reka ndabereka ikindi cy'ishimikizo ntanyiganyizwa n'amatara atukura itara ritukura iyo rivuze riti hagarara bisigura guhagarara ukirenganye uja kubyishura ariko iyo iki gisagara kiba kitari gifite amatara namwe hariya amatara hagarika abantu coba ari igisagara cy'ubuhe bwoko murabona gitegerezwa kugira icishimikizo ntanyiganyizwa sindaba ivy'umupolisi yavuze canke uwundi muntu wari we wese ahagaze hariya batsubugira kabiri namba umuntu umwe ashobora kwemeza ko waciye mu itara risa n'icyatsi sindaba icyo umupolisi yavuze barabesha iyo itara ryavuze riti genda bisigura genda ico ni icishimikizo ntanyiganyizwa urashobora kubyemeza itara ryavuze ngo genda umupolisi yashobora kuba yari ahagaze ahantu hamwe umukuru w'igisagara yashobora kuba yari ahantu hamwe ibyo ntacyo bihindura na kito namba ufise ivyemeza yuko yari genda uragenda kugenda kandi umuntu umwe akugonze n'amakosa yabo urashobora kubyemeza nibyo kandi turashobora kwemeza ibyo turiko turavuga nibyo reka bye cyogenda gute iyaba tatara ritukura rihari umwe yoduga mu masanganzira kandi ibi raba uko byogenda umwe avuga ati hewe va mu nzira ndiko ndihuta ntegerezwa kuja ku kazi nte nacerewe ubu ngiye kuja bukubu uwundi umwe avuga ati wibaza yuko ari uko kuko ni jewe ngiye kujabuka kuko ni je nari ngaha uwa mbere kandi ndashobora kubona umugore asoho kakikora imishatsi byogenda gute tudafise amatara tukura nihobaye ukugundana kw'imiduga iyo niyo ngorane n'amashengero murabona nibyo nico gituma dufise ukugundana kuraho kwa madini ego nibyo neza na neza nta muntu ariko aja ahantu na hamwe barahagaze bashamiranye nguyu muco w'Imana iyo uvuze uti genda cugenda iyo uvuze uti hagarara cuhagarara ni kure bikwiriye rero hagarara nivyo aho niho twishimikije kuri uwo iryo jambo si ku kintu mugwimwe w'abantu wavuze canke uwundi mugwi w'abantu wavuze Yesu yavuze ati ibi bimenyetso bizokurikira bizera reka tugende nimugende mwisi yose mubarira ubutumwa bwiza ibyaremwe byose murabitsa ku indero yoba ari nziza kose ariko ntiyigeze asaba ivyo nivyo ariko amashengera ari meza kose inyubako ntiyigeze asaba ivyo uko ibitaro byari byiza kose twebwe amashengero twubaka ibitaro ibyo ni byiza turabishima ariko ntiyigeze asaba ibyo yabwiye ishengero ati vuga ubutumwa bwiza kandi ubutumwa bwiza ntibwaje mu ijambo gusa ariko mu bushobozi no kugaragazwa ku ijambo Pawulo niko yavuze rero genda mugaragaza ubutumwa bwiza yo mana namba byari uko yo twebwe uyu munsi tubayeho mu gihaho dufise abaganga ba mbere batigeze kugira tubatigeze kubaho dufise imiti ya mbere tutigeze gukora esha ibyo murabizi kandi turubaha abo bantu turabasengera ndabikora kandi ndizera ko mubikora abo bantu babifashisha abantu batahura ibintu bafise ingingo zibiri bakoresha no kubona no kumviriza kandi bwana no kumva bakora bisunze ugutera ku mutima canke kumviriza ikivyimba canke ikintu kimwe canke kuraba ikintu kimwe bashobora kubona inge ni ndwari genda canke ikintu kimwe mu maso gikwira
This church, the Pentecostal church, the Presbyterian church, Maso is an absolute.
Mumaso changu mubiri, ahanu hanaka. Bakoresha ibyo bintu murabona kuki ibyo ni kandi bagerageza gufata imiti kandi myinshi ku buryo ibyica amazi rero ntikwice n'ibindi nibazo ivyo nakazi kabo gukorera kuri ibyo kandi turabishima ibyo ni byiza cyane ariko dufise abaganga ba mbere imiti ya mbere ibitaro vya mbere n'uburwayi burutu bwo twigeze kugira dufise ukutizera kurutu uko twigeze kuronka ego mugenzi neza na neza bakozi b'Imana barikora nije ubwabo maze bashinga madini akomeye kandi bazinwe babinjizamwe ibintu ivyo ari byo byose nibindi kandi ibintu ivyo ari byo byose nyene bagira umuntu murwanyi w'ishengero kandi bagiye hariya mu seminari imwe nkibundikiro ry'inkoko kandi baberagura n'ikintu kibasohora nk'uku kandi rimwe na rimwe batazi iby'Imana kurushuko umuhotanto yobazi ibijanye n'amajoro yo muri Egiputa babasohora nk'uku kandi niho mugeze murabona yo icyo dukeneye mu mashengero yacu ni umuntu afise icishimikizo ntanyiganyizwa icyo dukeneye mu ishengero rya Methodist ishengero rya Baptist ishengero rya Pentecost ishengero rya Presbyterian ni icishimikizo ntanyiganyizwa umuntu w'Imana azohagarara yishimikije ijambo rya Kristo kandi akazana ibyo koranira ahantu munywanyi wese agenda mu by'ijambo risaba abona iryo jambo rigaragara ribakurikira ibi bimenyetso bizokurikira bizera mu isi yose bavuze bati ibyo byarakuweho.
They said that was done away with. Jesus said, go ye into all the world.
Preach the gospel to every creature.
Yes, you have that mugende mwisi yose mugira ubutumwa bwiza cyaremwe cyose. Ntiturashikiza yose kandi turi kure cyane gushigira cyaremwe cyose. Gushika he yose kurindi cyaremwe cyose niki kizoshikira ibimenyetso bizokurikira bizera bazosenda madayimoni. Mu izina ryanje bazovuga mu ndimi nshya ntibazofata inzoka cyangwa ntacyo kizobagira. Ntibarambika ibiganza ku bagwaye bazokira icyo nicishimikizo ntanyiganyizwa. Gifashe ngaho inyenyeri yo mu buraruko indangamerekero igumana neza na neza icyo nicyo dukeneye. Ariko twarangiye iyo maze twubaka inyubako zitandukanye dutandukanye abantu dukora abanywanyi maze tuja mu matati n'ababatiste kubera yuko batizeye ibyo twizeye n'abametodiste kuko batabyizeye ukuntu kandi twishingiye seminare nini kurushiriza twubaka amasengero manini kurushiriza n'intebe z'agaciro kurushiriza n'inanga nini kurushiriza n'ibindi n'abantu bambaye neza kurushiriza kandi dufise umukuru isagara n'abantu bose mu ishengero rero twashyitse kuki umugwi w'urupfu wishimikije ishishimikizo ntanyiganyizwa cy'idini urupfu yo ntibikabe nimba ndi mu bikorwa Yesu niwe cishimikizo ntanyiganyizwa cyanjye ibyo nivyo nizeye hose nibagenda. Umuntu umwe yaravuze umuhinga David yarambariye ati biri waravuze ubutumwa ukuri aho uzobubwira inkingi z'urusengero. Navuze nti nzobwira ijambo ry'Imana inkingi rero kuko Imana ishobora gukura abana ba Aburahamu muri izo nkingi. Nivyo ijambo ry'Imana n'ukuri yavuze ati wiyumvira ko bazokwizera. Navuze nti ntibizo ibyo sakazi kanje akazi kanje n'ukuguma ndi mwizigirwa kuri ibyo jambo ibyo nibyo. Yavuze ati wiyumvira yuko woshobora guhangana n'abisi bize nk'uku witwaje teolojiya yo gukira izi ndwara kuva ku Mana. Navuze nti si ugukira indwara kuva ku Mana kwanje n'isezerano ryiwe niwe yatanze icyo gikorwa yo kandi ndibuka igihe yamanuka hariya muri urya muco munini mpagaze hariya mu muruzi mu 1933 mu kwezi kwa gatandatu aho yavuga ati nk'uko Yohana umubatizi yarungitswe ngo ategure ukuza kwa mbere kwa Kristo ndakurungikira ubutumwa bw'ikwisi bwo gutegura ukuza kwa kabiri kwa Kristo kandi bwagiye mu isi yose mu gihe tumuri mu miriro y'ikanguro yatsi imyaka 15 nko muri buno mukubo musozi wose ugukira indwara kuva ku Mana mu mihingo yose y'igihugu n'ubushobozi n'ugukora kose. N'ugushumbushwa kandi ubu ndizera ko bwiteguriye gushika ku gasongero kabwo ka nyuma kugira ngo buza n'ukwizera kuzamura ishengero mu bwiza kandi ryibereye mu butumwa tugeze by'ukuri mu gihe cy'iherezo. Twarabivuze ko n'ibindi byose ariko icyo kintu cyaradushikiriye ubu ego mugenzi ngiki kintu kimwe nibyo itara ritukura nk'uko nabivuze riheza urubanza nibyo gusa itara ritukura rikwereka ugenda icyo wari we wese yovuga igiharurwa n'iki itara ritukura rivuga. Urashobora vyukuri kuronka igundana ry'imiduga namba utitayeho itara ritukura hategerezwa kubicisha imikizo ntanyiganyizwa ego mugenzi. Ni nk'uko nyene ku ishengero hategerezwa kuba icishimikizo ntanyiganyizwa ku bantu bari mu ishengero utegerezwa kuronka icishimikizo ntanyiganyizwa cyawe. Ariko uyu muntu buri shengero ryose rifise icishimikizo cyaryo ntanyiganyizwa murabona kandi ntugerageze gufata ngo twebwe ababatiste twizera ibi twebwe abametodi twizera ibi twebwe abaperentiste twizera ibi twebwe abapentekote twizera ibi ibi ibyo ni byiza ariko none kuki mudafata ibi bisigaye n'igice kitagenda neza hamwe n'ibindi. Twebwe ababatisti twizera kwinikwa mu mazi ibyo ni byiza none nibite kubijanye n'umubatizo wa mpemu yera rero nibite kubijanye n'ukuvuga mu ndimi nibite kubijanye n'impano zo gukiza indwara nibite kubijanye n'ubuvugishwa yo oya ntitubyizera byari by'ikindi gihe yo muhungu. Abapentekoti muvuga muti yemwe twizera kuvuga mu ndimi nk'ikimenyamenya by'ukuri kuvuga mu ndimi ni byiza ariko n'ubundi cyose icyo kimenyamenya abantu benshi bavuga mu ndimi ibyo n'ukuri kandi niho kureba atigera barenga Satani ashobora kwigana ingabire yose ufise ingabire yose iri muri Bibiliya. Pawulo yavuze ati naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika naho notanga umubiri wanjye ngo nturigwe nk'ikimaze naho notanga ibyanjye byose ngo ngaburira naho nogira ukwizera ko gushingura imisozi naho noja mu iseminari kandi ntagira ubumenyi bwose buriho bwo kwiga noba ndi ubusa. N'umuntu wa Kristo, Kristo mwakire kandi ntushobora kumwakira utakiriye ijambo ryiwe, ijambo ritegerezwa kuza imbere hanyuma ubugingo bukaza muri iryo jambo maze bukagaragaza iryo jambo. Yesu ntiyavuze ati nintakora ibikorwa bya Data rero ntimunyizere, nta ryari ijambo ry'Imana ariko rigaragazwa Imana yari muri Kristo yizuza n'isi yiyerekana ubwayo isi cya yari cyo icyo cyari cyishimikizo ntanyiganyizwa icyo cyari icyishimikizo ntanyiganyizwa gihoraho ngaho. Rero muvuga muti icyo ni gihoraho gamwe ne Data Branham cyari cyo. None uyu munsi bimeze bite? Yesu yavuze ati unyizere ibikorwa nkora nawe azobikora n'icyishimikizo ntanyiganyizwa nyene n'ibyo. Umwe wese afite icyishimikizo ntanyiganyizwa ciwe yo mana we bimeze nyene nk'uko byari mu gihe cy'abacamanza. Umuntu wese yakora icyo yabona kibereye kubwiwe mu gihe cy'abacamanza. Umuntu wese yaba afise iciwe icishimikizo ntanyiganyizwa yakora gusa icyo ashaka gukora kandi niko biri ubu. Umuntu wese yakora icyo yabona kibereye kubwiwe. None murazi icyatumye bakora ibyo mu bacamanza? Ibi bishobora kubahungabanya gatoyi gusa, ariko icyatumye bakora ibyo mu bacamanza ni uko atamuvugishwa bari bafise mu gihe cyabo. Uwo jambo ry'Uhoraho iriho ijambo ry'Uhoraho rituruka ko kubw'ibyo. Umuntu wese yashobora gukora ibyo yashaka gukora uko yabibona, kandi ibyo ni byo byashyitse uyu munsi neza na neza. Ntitwaronse umuvugishwa muri iki gihe cy'amadini ariko Imana yaramudusezeraniye, murabona kandi yarabikoze mu minsi ya nyuma. Yohagurukije kandi agasubira kugarukana Eliya ku rubuga kandi yohindukije imitima y'abana ku kwizera kwa base gusubiza kuri Pentekoti y'inkomoko. Murabona ko yabivuze ibyo. Rero ndazi ko muzohisunga nk'uko yabikoreye hariya Yohana hariya muri Matayo igice cya 17 no ku murongo wa 6 nizeye ko ariko biri. Igihe bavuga bati mbega mwibaza ko uyu muntu yari indi uyu Yohana, yavuze ati ndamba mushobora kubyakira niwe yavuzwe ngo uve ngira ntume integuza yanje ndoranirize inzira imbere yanje. Aho ni Maraki 3 si Maraki 4 ariko mwibuke namba uwo yari muri Maraki 4. Rero ijambo ryahenze kuko yavuze ati ariko ico gihe nyene isi yose yobaye yaturiwe kandi abagororotsi botambukiye ku minyota y'amanyakiri. Oya, ntibivange ubivange mwene Data, rivugishe neza na neza nyene ico ryavuze. Ibyo nibyo yarabisezeranye mu minsi ya nyuma kandi bizoba muri ico gihe nyene. Mwibuke mu gihe cy'abanyamanza umuntu wese yakora uko agombye, nta muntu n'umwe yariho, nta muntu n'umwe yashobora gutuma iryo jambo rigira ubuzima. Nta muvugishwa yari ijambo ry'Imana ryamariza kumuvugishwa n'ibyo kandi amayanku igihe cyose n'umugwi mutoya gusa n'uwo umukunda. Murabona, ariko nshaka kuvuga ko ibyo byamye biri uko. Imana ntihindura urutonde rwayo, ntishobora guhindura maze ngo ibi Imana iramutse ivuze ikintu icyo ari cyo cyose canke igakora ikintu icyo ari cyo cyose itegerezwa kugikora ikindi gihe. Izo ngorane zishyitse namba idakoze ubugira kabiri nk'uko yakoze ubwa mbere, yakoze nabi ubwa mbere. Kandi ninde azokwigiriza, ninde azokwagiriza Imana gukora nabi? Urinde ushobora kwagiriza Imana icaha? Uko niko Yesu yavuze ati ninde muri mwebwe yonyagiritse caha? Mbega icaha ni iki? Ukutizera. Ukutizera, utizera aramaze gutsindwa n'urubanza. Ninde muri mwebwe ashobora kunyereka ko ntashikije ikintu cyose Mesiya yakoze? Murabona, nta n'umwe yavuze ijambo, yarabikoze. Mesiya yari umuvugishwa kandi yari yabigaragaje ko yari we. Hari haciye imyaka 100 adafise umuvugishwa kuva kuri Maraki. Nuko ahagurutswa ngaha ku rubuga yari insigabwenge ku bantu b'inibuye, nk'ibuye ritsitaza ku ishengero ryabo. Kuko yavuze ati raba, ndashyira isi yone ibuye rigumye imfuruka ry'agaciro ryagaragajweyo, ibuye ritsitaze ngo ariko uryizera wese ntazomaramara. Ibyo ni byo nguwo, kandi ibyo yashyikije neza na neza ibyanditswe. Ariko abamwizeye baronse icishimikizo ntanyiganyizwa. Marita igihe yabona Lazaro avuye mu mva yamenye uwo yari we na mbere yuko abikora yari afise icishimikizo ntanyeganyizwa cyo kubimenya ndizeye yuko uri umwana w'Imana yategerezwa kuza mu isi kandi n'ubu naho musaza anje yapfuye uvuga gusa ijambo Imana irabikora amina yari atizeye rwose ibyo ni by'igihe ya yavuze ibyo kandi abivanye ibyina mu mutima wiwe yavuze ati mwamuhambye hehe yavuze ati ngurabe yahagaze hari yarerekwa kuko yavuze ati ntacyo nshobora gukora shiti data atabanje kukinyereka Uwera Yohana 5:19 yamurungitse kure yaho yagiye kure y'inzu ya Lazaro baragiye kumurondera ngo azasenge yarazi ko Lazaro yaragiye gupfa kandi hashize igihe yaravuze ati umukunzi wacu Lazaro arasinziriye bavuze bati agize neza yavuze ati bayapfuye kandi ukabwanje ndanezerewe ko atari ho nari bari kuba bamusabye ngo amusengere hanyuma asubira inyuma avuga ati ariko ndagiye kumukangura yo mana we atari ndagiye ndabico nshobora gukora ndagiye kumukangura kuki data yamaze kunyereka neza na neza ico nkora nyene nangi yagiye kumva harya hari hahagaze umuntu harya hari hahagaze imana mu mubiri yashobora kuba yabwiye iryo buyati ijanjagure kandi yibyaciye rijanjagura ariko yabwiye abo bagore bagorewe abagore bakiri bato yavuze ati kura kw'iryo buye utegerezwa kubira icyo ukoze nawe murabona nuko bakura kw'iryo bure kandi byarabadwaje yaranuka rwose hariya harahagaze hariya yo mana we ndashobora kumubona n'umubiri wiwe muto mutagororotse kuko bibiliya ivuga iti ntiyari afise ubwiza bwo tumye tumwifuza ntiyari abereye cyane kuraga murabona meza na neza nka Dawidi yatowe ngo abe umwami gihe yaragiri umuhungu gusa mutoya w'inzobe murabona abo bahungu bose barebare banini yavuze ati mbega ntiyo bamwiza n'urugore ku mutwe wiwe Isaya yavuze ati tori y'imfura Samuel yavuze ati Imana ntiyamushimye yatsa nye amahungu biwe bose yavuze ati nta wundi afise ego turafise umwe ariko ntiyosa n'umwami yemwe n'umuhungu mutoya tunye amabega w'inzobe gende murondere kandi amaze gushika yaciye imbere y'umupfugishwa mpema za kuriwe ava hasi nayo mavuta yasuka ku mutwe wiwe avuga ati nguyu umwami wanyu nibyo ego mugenzi Yesu yahagaze hariya atunya amabega nkumbura atanguye gusaza atari bwashika imyaka 33 yivuga iti yasa n'uwo bafise imyaka 40 abayuda bavuze bati uri umuntu udafise adashikana imyaka 50 uvuga ko wabonye Aburahamu yavuze ati mbere yuko Aburahamu abaho ndiho mana we yo mana we Uwera Yohana 6 rero tubona yuko yarahagaze hano hafi y'imva yarazi kuko kwerekwa gutegerezwa gushingirwa inta yarazi ko bitegerezwa gushika kura kw'iryo buye yari yarananuka yamuzingiye mu mpunzu z'abapfuye yari yapfuye haciye iminsi izuru ryiwe ryari ryamaze kubora muri uwo mwanya hariya yarahagaze hariya gororotse n'umubiri wiwe muto muto nijewe kuzuka n'ubugingo unyizera niyo yoba yarapfuye yamara zobaho mbwira umuntu yoshobora kuvuga nk'uko uriho wese akanyizera nta hazokwigera apfa urizeye ibi yavuze atego mwami naho yari yamwirengagije ubiravye igihe yahamagara ntiyagiye yarasubiriye aramuhamagara ntiyagiye ariko ngaha avuga ati ndazi yuko uri Kristo yategerezwa kuza mu isi yavuze ati Lazaro sohoka nuko umuntu yari yapfuye haciye iminsi ine kuki ibiki Kristo yari afise icishimikizo ntanyeganyizwa yari yeretswe ntibyashobora kudashika ibyo nibyo ntibyashoboka kudashika yari abizi adakekeranya na gatoye kandi Marita yari abizi neza adakekeranya yaba yashoboye kumwemeza ico yaramwizeye ko yari kuronka ico yasaba nibyo byari hari gicishimikizo ntanyeganyizwa cyari gishingiye ku ijambo kandi byari ibyo umuntu wese uyu munsi akora kubwiwe igisa nkaho cyo bari kiza kuko atamuvugishwa hari murabe mu gihe cy'abacamanza murabe mu gihe cya Eli ndize yari Eli yacanke Eli sumwe murabo egurya mwana yapfuye umugore w'umunyeshunemu yari iteguye Eli yari umuntu w'Imana w'ico gihe so umuntu mwiza gusa umwigisha w'umunyabwenge yemwe yari umutamagenda cyane woshoboye aje namba aje kurugi wawe no munsi birashoboka ko wo mwirukanye igihugu cyose cyaramwanka Yezebeli n'abandi bose baramwanka kuko yari yicaye muri White House kandi agatuma abagore bose bakora nkawe kandi bose bamwigana kandi ahabu yari yahindutse ibyiyumviro byiwe byahindutse kubwo basha bwiwe ntituri kure y'ibyo uyu munsi ni nkaco kimwe kandi harya niho muri kandi bose baravugangwa kandi yo bose bari bafashwa ari ku uwo mutamakazi mutoyi w'umunyeshune musumugore w'umunyeshune yamarekwa mutoya ego ndizeye ko yari umunyeshune mu kazi giheza kandi akabona ubwo bushobozi bwari muri Eliya yavuze ati ndabona kuri umugororotsi kandi gihurya mwana yari arambaraye yapfuye yavuze ati yabyogora yobori ndogoba kandi ntuhagarare agenda hariya yaramunze uko kuntu yaje ndakundi ingene yagiye rafisi cishimikiza ntanyiganizwa ciwe inkingi yishimikiza ko Eliya yavuze ati nguri ya wa mugore w'umunyashu nema fiso mu babaro kandi sinzi kitagenda neza murabona imana ntiyigera ntiyereke ibintu byose abakozi bayo gusico ishaka ko bamenya kubyivyo yavuze ati umutima wiwe urababaye ariko ntavyo nzi yavuze ati irukage hazurabe neza urabe ingorana yavuze ati mbega na mahoro umubagabo wawe arakomeye umwana wawe arakomeye nimurabe yo mana we nibyo yavuze ati na mahoro kubera iki yaraje kugicisha imikizo ntanyinganyizwa ciwe na mahoro nuko arapfuka mugambere yaguye ku birenge byiwe maze gehaza aramuhagurutsa ivyo si vyiza imbere ya yaya shebuja aramuhagurutsa hanyuma atangura kuvugana nawe rero ntiyari afise icisha imikizo ntanyinganyizwa ubwo yarazi ko afise ubu shobozi kubwo kwerekwa ko kumuha umwana ariko ntiyari ayagiye gukora iki yafashe inkoni yiwe maze aramanuka muri ca cumba yugara inzugi zose asohora hanze abantu bose yikubita irya nini mu cumba yari afise icisha imikizo ntanyiganyizwa namba yoshobora kunywana naco agenda agaruka kubita irya nini mu cumba yo mana we buno nyene yumva ikintu kimukubise aryamubwiwe ku mwana asubira aravyuka akubita hirya uwo mwana yaba aye nk'ubuyikomara shuha aravyuka akubita hirya no hino ntiyari yashitse kukunywana neza n'ico shisha imikizo ntanyiganyizwa mbega byari bikiga mwami mbega yavuze ngo nkore iki atankeke igihe yahindura yareretswe uwo mwana mutoyi yiruka ariko arakina simba mugozi ikindi kintu nkica ariko arakina yayuba mubyiwe nyene kuri uwo mwana ashiritse urubyiwe kuryiwe umunwa wiwe kuwiwe kandi ubushobozi bw'imana bwuzura uwo mwana ba muzima mbega byari bikicisha imikizo ntanyiganyizwa c'uwo mugore yari uwo muvugishwa kandi icisha imikizo ntanyiganyizwa c'uwo muvugishwa cari imana kandi bombi hamwe n'ijambo nijewe kuzuka n'ubugingo ndabona ububasha bw'imana umuremyi ashobora gukora vyose uwo mwana yarasubiriye kuzuka atankeka icatumye umuntu wese akora uko avyumva nuko batari bafise umuvugishwa w'ijambo ry'Imana riturukako ijambo ry'abavugishwa bari babuze muri ico gihe yo narabonye ivyaho nihana kuvyerekeye igihe tubamwe ndanezerewe ko Imana yanyigaruriye imbere yuko amadina nyigarurira nari gushobora kuba nkumbura umuntu atari umwizigirwaye go mugenzi na aba bantu benshi urudubi kandi umuntu wese avuga ati yewe ingo wifatanye natwe kandi namba twabikoze yewe ushobora gutora ikete ryawe ukaja kwifatanya n'abandi yo ntushaka kuzana ikete ryawe mu mugwi wacu ndizera ko hari urwandiko rumwe n'igihe Imana yandika izina ryawe mu gitabo c'ubugingo cy'umwagazi w'intama ni aho nyene riri igihe mbona ayo madini yose twamuka muri Irlande abo bari kera bakatolika kandi nabonye ko byari bibi kandi byaboze naragiye mu ishengero idini rimwe hano muri iki gisagara bavuze bati yo turi nzira kuri umuco dufise vyose nagiye mu yindi New Urban yo mana we abo bantu hariya ntibazi ico bavuga abakatolika bavuze bati muri henda mwese nari yumviriye nti yo mana we nakinye n'umuhungu mutoye w'umuturuteriano kandi ndiyumvira umuruteriano mutaye w'umudangi naragiye kandi ndavuga nti mbega ninjinjirira mu ishengero rihe ninjirira muri rya shengero naragiye kandi nasanze bavuga ko aribo nzira nagiye kwa mwene data dale mweshengero Baptiste Emmanuel kandi canke ishengero rya mbere rya Baptiste bavuga bati iyo niyo nzira yo mana we narazazaniwe sinzi ico nokora ariko nshaka gutungana sinzi ico nokora kandi sinzi ngene no kwihana naranditse ikete nari yumviriye nti naramubonye mu ishamba naramwandikiye ikete naravuze nti mukunzi wanje ndazi ko uca muri iyi nzira kuko narahagaze hano ndiko ndahiga igikoko bitaye kireye ndazi ko uza ndazi kuri hano ndagushaka nshaka kukubwira ikintu kimwe nariyumvirije nti uburindira umunota umwe sinigeze mbona umuntu numwe sinigeze ndamubona ashaka kubavugisha nshaka kuvugana nawe nshaka kumuvugisha nariyumviriye nti yemwe ubu sinzi ingene nobikora kandi nagiye mu bwihisho maze ndapfukama hari amazi harajaga hari imodoka ntoyishaje yagize isanganya navuze nti ndizeye ko nabonye ishusho ndizeye ko bagira ibiganza byabo nk'uku nca ndapfukama maze mvuga nti none ubu ngiye kuvuga iki navuze nti hariho ukuntu utegerezwa ibi kandi ntabyo nzi ndazi ko hari uburyo bwo kwegera ikintu cyose kandi sinzi navuze nti ndaja kugira ibiganza byanjye nk'uku navuze nti mukunzi wanjye nifuza ko woza kandi ukavugana nanjye akanya gatoyi gusa nshaka kukubwira ingene merewe nabi nafashe ikiganza cyanjye nk'uko narumvirije abantu bavuze bati imana yavuganye nanjye kandi nari nzi ko ivuga ko ya nayumvise igihe nari umwana imbwira ngo kutanywa inzoga n'ibindi bintu ntiyanyishyuye navuze nti nkumbure nategerezwa kugira ibiganza byanjye nk'uku kubw'ibyo navuze nti mukunzi wanjye sinzi neza na neza ingene nokora ibi ariko ndizeye ko uzombega uzomfasha kandi umuvugabutumwa wese yarambarira ngo nje kwifatanya nabo na yabo no guhagarara no kuvuga ko bakiriye Yesu Kristo kandi bo ko bizeye ko Yesu ari umwana w'Imana amadayimoni yizera nk'ivyo nyene kubw'ivyo nariyumviriye nti ntegerezwa kuronka ikintu ciza kurusha ivyo oya nari nicaye nk'uku nasomye igihe Petero na Yohana baciye ku irembo bita ryiza kandi aho hari kimuga cuzuye mu nda ya cavuye mu nda ya nyina ari kimuga yavuze ati nta feza n'izahabu ufise ariko ico mfise yo nari nzi ko ico ntagifise kubw'ivyo nariko ngerageza kukirondera ingene no kironka sinari nzi ingene basenga nafashe ibiganza byanje hanyuma ndabirambika hasi nk'uku kandi by'ukuri Satani yaje aho ndirera avuga ati urabona warindiriye umwanya munini umaze kukwiza imyaka 20 ntibikenewe ko ubigerageza ubu ego rero narajanjaguritse rwose kandi ntangura gutaka kandi rero igihe najanja gurika by'ukuri navuze nti ngiye kuvuga nimba utamvugishije ngiye kukuvugisha uko biri kose kubw'ivyo naravuze nti sindi mwiza ndateye isoni ubwanje mushinga ntahe mana ndazi ko uja kunyumva ahantu hanaka uraja kunyumva kandi ndateye isoni ubwanje mfise isoni ko ntakwitwariritse nko muri uwo mwanya naravye hejuru kandi numva ikintu kinyuzuye umucurazi ugenda mucumba kandi ugira umusa araba nk'uku kandi ijwi ntari bwigere numva mu buzima bwanje riravuga ndariraba gusa nkanye umubiri wose ntimbishijwe n'ubwoba sinashobora kwikoma mpagaze ndawuraba warazimanganye navuze nti mushinga ntahe sinshobora gutahura ururimi rwawe navuze nti nimba udashobora kuvuga urwanje kandi sintahura urwawe kandi namba wampariye ndazi ko nshobora kuba mparurwa muri urya musaraba hariya hantu hamwe ko ibyaha byanje byoba byaryamye muriwo kandi namba uja kumparira garuka gusa maze uvuge mu rurimi rwawe nyene rero ndatahuzwa n'ivyo nimba udashobora kuvuga ururimi rwanje navuze nti reka gusa ivyo bigaruke ubugira kandi byari ibyo ubugira kandi yo imbabazi aho naho aronke yicisha imikizo ntanyiganyizwa amina yego mugenzi numvise nk'uko umuzigo w'itoni 40 mvuye ku bitugu naciye aho hantu mu biti bishoboka no guhonyanyora hasi mana we yavuze ati biri ufise uruhagarara navuze nti oya mawe sinzi byanshikiye hariho ibarabara ry'indarayi hafi yo ngaho nakuriye irya barabara ry'indarayi niterera hejuru ko noshobora sinarinzi ngene aragaza uko niyumva yo iyo menye ingene nosemereye nariko ndasemerera ariko mu buryo bwanje nyene murabona cari giki cari namatanishije ubugingo bwanje ahantu kuburuhukiro vyakemura ibibazo cari cishe imikizo ntanyiganyizwa aho nari natoye ikintu atari igitito iciyumviro kinaka nari navuganye n'umugabo nari navuganye n'urya mugabo yambariye kutigeranywa inzoga canke itabi canke gukora ikintu na kimwe canduza jewe ubwanje n'abagore n'ibindi n'ibindi ko maze gukura hoba agirikogwa notegerejwe gukora nari namuvugishije we atari shengero nari namuvugishije we ego mugenzi yari wenyene ni nk'umuntu umwe ngaha mu bakiwa n'isi cyangwa umuntu yari yavutse ati intambara ya mbere y'isi yose igahera mwene data Frank ahagaze hari bubwiwe n'umusirikare yavuze ko yari ibyo bisa gatoyi n'ibitebu ikisi ikibanza cyo guteburiramo yamara ngibi byo yavutse yari ngaha i New Albany kandi yavutse ati umukapitene yaradusohoye kandi atubwira ati iki gihugu cyose cyakijijwe n'abajapone ejo bahungu turaterwa dutegerezwa kubafata yavutse ati mwibuke bahungu hari benshi muri twebwe turi ngaho uyu munsi batazoba bakiri harya ejo ntibazoba bakiriho hano ejo tugiye gutera mu gitondo mu bucagucagu yavuze ati ubu rero umwe wese asenga imana yiwe ni hurya muhungu yavuze ati nanjye sinasenga na gato kandi yavuze ati naravuze yavuze ati nahagaze harya kandi n'abandi bose yavuze ati umukapitene wo mu gisirikare yarashitse kandi baca bagenda muri uru ruhande abapolisi bagiye muri uru ruhande abayuda bagiye muri uru ruhande abakatolika bagiye muri uru ruhande hamwe n'umupatiri w'igisirikare wabo yavuze ati nagumye harya kandi yavuze ati umugabisha w'ingabo yambwiye ati muhungu wogize neza uvuganye n'idini ryawe yavuze ati erega ntaryo mfise namba yavuze ati wogize neza iyo uba wari uronse rimwe kuko mu kanya gato uja kurikenera ndazi neza rero yavuze muri uwo mwanya nyene ko yambonye umugwi urengana kandi wari uw'abakatolika yavuze ko yagerereye kandi akabwira uwo mupatiri ati mwombwira ku by'idini katolika na nuko avuga ati ingo yavuze ati narinjiye maze angira umukatolika kandi hariya i New Albany hariyo John Howard n'umugwi w'abakatolika babizigirwa cyane murabizi igihe uwo muntu yateri inkuru kandi avuga ati bukeye ku rugamba yari kwavuga kuri ibyo yo ingene byari bimeze kandi byayavuga ko yari umuntu munini yakomeye murabizi kandi yavuga ati bagenzi bafatana umwe ku wundi bararwana kandi baracumitana imbugita kandi bakavuza urwamo no gukebana no gucumita yavuze ati mirongo yabo yari ivanze basanga umwe yari nyuma y'uhunda abayapani yarabarabaretse bagwamwo nk'uko kandi hoho za kera zaguma zasana ku mpande zose ingwano yo gufatana umwe ku wundi yavuze ati nahagaze ubwo nyene ngororotse nk'uko kandi yavuze ati ibintu byose ndi urugushwana ntiwashobora no kwiyumva ubwawe yavuze ati eha amaraso kandi arongera ati nararabye kandi yari amaraso yanje yavuze ati nararabye aha hari ntoboro mu rubavu rwanje yavuze ati yari amaraso yanje yarongeye ati ndamuzi ndandana kandi uw'ukuri mugenzi w'umukatolika simvuga ibi bikugira ngo ntebure ubu ariko umukatolika w'ukuri w'umwizigirwa yavuze ati wavutse mwaramutse Mariya yavuze ati oya mugenzi yavuze ati yari amaraso yanje sinari nkeneye umusekereteri n'umwe navutse nti ndashaka kuvugana n'umukuru yari ye mu amaraso yanje kandi nibaza ko bishaka kumera nk'uko ego mugenzi nuko bigenda dutegerezwa kugira inkingi twishimikiza icishimikizo ntanyiganyizwa nta mwanya n'uyu sekereteri wiwe nari mfise yavuze ati nshaka kuvugana nawe kandi nivyo mwene data iyo umuntu aje kuri Kristo ntimushaka gufata ijambo ry'umuvuga rutuma kanaka cyangwa ijambo ry'umusekereteri kanaka ikindi kintu kinaka mwebwe baporoti nimufata iki kiriya cyangwa ikindi kintu tumbera icyo cishimikizo ntanyiganyizwa gushikaho mu matanishwa harya n'ukuvuka ubwa kabiri mwavutse gushasha kandi mwuzuye mwemu yera kandi mukabona bibiliya igaragazwa mu guca bugufi n'urukundo biciye mu buzima bwanyu yo rero icyo ni cishimikizo ntanyiganyizwa cyanyu ego mugenzi narasomye mu ijambo aho we ari ijambo aho ishengero ry'abadagi ryavuga riti iyi niyo nzira ry'abametodiste n'ababatiste n'abakatolika yamara nasomye mu ijambo aho yavuze ati kuri urwo rutare nzoguhubaka ishengero ryanje kandi amarembo y'iku zimu ntazorishobora umviriza ubu mu kurangiza rero abaporoti bavuga rero abakatolika bavuga bati yari yubatse kuri Petero uri Petero kandi kuri urwo rutare oya ntiyigeze namba byari uko ryaciye risubira inyuma baryubatse ku muntu yakoze iki abaporoti bavuze bati yaryubatse kuri we ubwiwe oya ntiyabigize uko ntiyaryubatse kuri we ubwiwe yakoze iki abantu bavuga ngo jewe umwana w'umuntu ndinde kandi bamwe bavuga baturiye Eliya na Mose yavuze ati yamara mwe muvuga mukindinde Petero yavuze ati uri Kristo umwana w'Imana nzima itegereza amajambo ubu urahiriwe Simoni mwene yo nyini nyama na maraso sibyo byaguhishuri ibi ntiwigeze upfika kumupadiri kanaka ntiwigeze upfika mu seminari ariko data ari mu ijuru yabiguhishuriye kandi kuri urwo rutare uguhishuri bw'ijambo mu buryo bwa mwemu nzokubaka ku ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora nari yumviriye ni mwami nibyo nasomye hariya mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice cya 20 nari mu igice cy'ibiri na kabiri aho yavuze ati uwo wese ikini kintu gikwiye uwo wese azokongera ku ikintu uwo wese azokura ku ikintu agahakana ko ari uko cyangwa uwo wese azokerageza kuryihora gatoyi kuri sigiririza ku bw'igihe uwo wese azokongera ko cyangwa agakura ku mugabane wiwe nyene azokurwa ku mugabane wiwe mu gitabo cy'ubugingo navuze nti unire ero nico nkeneye gusa mwami n'ukuryizera kandi muri iri uriya musaraba hariya Kristo yaraje riratunganye mu buryo bwose ijambo ryose ryigeze kuvuga kiri gitabo muri iki kiganza kahise muri iki kiganza kandi bigaragaza nyene neza na neza kandi yako gabitunganye kandi navuze nti rero mwami nyakira kandi gihe nagira ibyo nararonse Kristo mpemuyera mu mutima wanje cishimikizo ntanyiganyizwa canje ntiyari jewe nararwaye igihe kimwe aho nabura umugore wanje narabutse umwana wanje yo ndabura data kandi ndabura umuvukanyi kandi ndabura mura mwanje kandi na Bili yari aryamye ari ku mpfiro kandi nanje nari hafi yo gucikana naduze ibarabarandira nja kumva yiwe kandi we n'ikibondo hamwe n'ibi ikibondo mu maboko yiwe naragiye gushika kumva nariko ndagenda hanyuma umushinga ntahe Israel yahora azangaha murabizi umukenguza mateka wa leta ya Indiana yaraje arashika mwibarabara hanyuma yarampagaritsa za arirukangana acara ngumbira hari nyuma y'umutsure wo mu 37 kandi arambira ati biri ugiye hehe hariya hejuru nishuye ntego yavuze ati ugiye gukora iki hariya hejuru navuze nti ngiye kumviriza inuma ishaje navuze nti ndicara hagira uruhande yimva y'ikibondo n'iyiwe inuma ishaje gacha imanuka ikazia kumvugisha yo avuga ati biri navuze nti ego ndumva ukongorera kwamababi igihe ariko arakina kurya amvugiriza umutiki mushinga nta Israel yavuze ati n'umutiki nyakubaki ukuvugiriza navuze nti hari igihugu hakurya y'uruzi cyo bita yuko ari cyiza ibihe byose kandi iyo nkombe tuyishikira gusa mu kwizera umwumwe turashikira urugi kugira ngo tube hariya hamwe n'aba adapta aho umunsi umwe bazopfugiriza inkengeri zinzahabu ku bwanyu no ku bwanje yaravuze ati biri ngira ndagusabe ikintu yavuze ati Kristo yerekana iki kuri wewe ubu Kristo asigura iki kuri wewe ubu navuze nti niwe bugingo bwanje byose kuri jewe nivyo mfise byose mushinga ntae Israel niwe cishimikizo canje cyanyuma kandi nta handi nshobora kwishimikiza atari kuri we kuki nuko hari ikintu cyashitse kuri urwo rutare yavuze ati narakubonye uhagaze ngaha mu mfuruka y'ibarabara kandi uvuga ubutumwa gushika nahusa nk'ubugira gwe burugu bwarumye nakubonye amasaha yose y'ijoro anyugaranira amabarabara kuraba barwaye mbega inyuma yuko agutwaye umugore hamwe n'ikibondo uracyamukorera kandi navuze ni ntaho yonyica nzoguma ndamwizeye kuki inanga yanji guma hagati mwihema nari mfitsi cishimikizo ntanyiganyizwa na message we nyene ku ijambo ryiwe kandi ijambo ryiwe rirangugumya we nicishimikizo ntanyiganyizwa canje nasanze ivyo bintu bindi byose bishobora kunanirwa ariko Kristo ntashobora kunanirwa namba Ishengero Katolika rifise papa nkicishimikizo ntanyiganyizwa abaporoti bafise abasenyeri babo na zanemera zabo n'abagenduzi bakuru b'amashengero ariko jewe nkuko Paulo mura fise akaramu ikaramu yanyu muraja kwandika ikintu kinaka Paulo yavuze mu byakozwe n'intumwa igice cya 20:2 na kanati nta na kimwe muri ibyo bintu kinkanga yo bashobora kugira za nemera zabo mushobora kugira ibyo mushaka yamara ariko ibyo bintu ntibinkanga nashize ubugingo bwanje ahantu ho buruhukiro kugira ngo ntihasubire kuba kugenda mu bisebuzi by'ibiyaga kandi sinzaho muri ngaha canke hari igihuhusi kirashobora gukubura ibahari itekereje vyose bishobora kuyoberana ariko muri Yesu ndi mu mutekano ntangere ego nta na kimwe muri ivyo bintu kinkanga kuko nshitswe kunanga yo kuva mpuye nawe Paulo yavuze ati muri iyo nzira nabohewe kunanga yatumye mpindukira yampaye itanguriro ryizibuka Paulo nawe yari mwishira hamwe nawe rikomeye mu gihugu ariko yaje kwifatanya nicishe mikizo ntanyiganyizwa umviriza nshaka kubabwira ikintu yari afise intambuko mukunkiza yari afise intumbero mukunkiza kandi niyemeje kugushaka kwiwe kubikora ntongeye ko canke ntakuye ko ivyashiruwe Yohani 2:19 namba mushaka kuvyandika ni vyiza umuntu wese akura ko ari yemeje ndiko nditegurira kuva mwishira mwishengero murabizi kandi rero niyemeje kugumana n'ubutumwa bwiza igihe cyose nkiriho mfashijwe n'Imana mwibu ke aha hari ubuntu harama miliyoni bapfira mu cyaha igihe yankiza narinde kugira ngo ankize yaramfise ki ntumbero mukungiza kandi niyemeje gushitsa iyo ntumbero sindavyitayeho bishoboka ko iherezo ryanje ryoba ryegereje ivyo ari byo byose ndacashinze kunanga sinigeze ndayihindura umushinga mateka Israel yambwiye urya munsi kandi abandanya agenda mu nzira yavuze ati biri muri izo ngorane zose wagumye idini wakumije amanye idini ryawe navuze ntoya mushinga ntahe niyo yangumije inanga yanje yarafashe neza ibyo n'ukuri sinigeze ndayigumyayo yarangumize sinshobora kuyigumya nta kintu nobikora ariko irangumya ego mugenzi yarafise intumbero mukunkiza harama miliyoni yari mucaha igihe naza kuri Kristo yamara yarankijije jewe yarafise intumbero mukubikora urupfu rwa Kristo rwari icisha imikizo ntanyaganyizwa wihweje ubwoba rwazana urupfu rwa Kristo rwaratu unganije ibibazaho rurya ruyukirwa urupfu rwamukomora rukamwinjiza mu ruboyi kandi rurashimangira murazi uruyuki agakoko gafise uruboyi iyo kinjije bihagije urwo ruboyi iyo gashatse kurukwega gaca karutakaza urupfu rwanye rufise uruboyi urupfu rwanye rufise uruboyi kandi umunsi umwe igihe cyo kutugi karuvariyo no kwikubita kurarya amabuye amaraso atera imiba imiraba gu ku mabuye yatarukiye ko aho yakora ku isi karuvariyo aja igorogota umugongo w'uwo musaraba wimba ku makamba y'intambuko zava maraso z'uwo mubiri mutu utagira ingufu wagenda aho kandi bamushishagura n'ibimoko kandi bamushishagura ariko aratunga umusozi yamara yari afise icisha imikizo ntanyiganyizwa yamenya aho yari ahagaze kubera ijambo ry'Imana ryavutse biciye muri Dawidi riti sinzore kuwera wanje ngo abo azobore kandi sinzore kubugingo bwiwe ngo bujikuzimu yari iziko kubora ari mu masaha 72 yavuze ati samburu uru rusengero cenongera kuruhagarika mu minsi itatu yari afise icisha imikizo ntanyiganyizwa nguri yari paradugu umusozi yuzuye ibikorwa by'abasoda baborewe bamutamba ku mubyimba bamupfutse mu maso hiwe n'igishambara bacha bamukubita mu mutwe bamukekeza ngo uri umuhanuzi tubwira ubugu kubise nguri yari ko araduga umusozi kugira ngo yambure impuzu ziwe yuzuye agakengegwe hamwe yari abambwe ku musaraba imbere y'abantu ari gusapfa mu buryo buteye isoni yishura igihano cyo gupfa yaciwe n'ubu yaciriwe n'ubutegetsi bw'i Roma we atana kimwe yakoze inkuru ntoya ivuga ko igihe kimwe Maria Magdalene yasohotse yiruka kandi avuga ati yakoze iki yakiji jabarwayi banya zura bapfu yashikana kugakiza bari baboshwe yakoziki kandi muheretsi yamukubise kumunwa kuburyo amarasa sese kakanda vugati mushaka kumwumviriza canke umuheretsi mukuru yo iyisi yamadini numuvumo kuri ibyo byose nibyo hari yego baca baramujana yamara ariko araduga umusoza kwega umurwanizi yamara ariko arakekeranya ico yari ico yavuze ati nambura umwana w'imana hindura ya mabuye umukate ugira ngo ushobora gukora ibitangaza nambura umwana w'imana tegeka ya mabuye aciko mutima iya madayimoni iyo dayimoni iriho uyu munsi nyene n'ukuri nambukiza bivuye ku mana nguyu mutama Yohana nakana nakabari hariya mu mfuruka y'ibarabara ndazi ko amugaye mukize ntimuzi ko ari yo dayimoni ya kera nyene Yesu yavuze ati nkora gusa raba yaciye ku kidengeri cy'ibensesida ahari bihumbi by'ibimuga impumya bacumbagira n'abadadaraye kandi yegera umugabo umwe yashobora gutambuka yashobora kugenda nkumbure yararwaye indwara bita prostate uko biri kose iyo yari imaze igihe kirekire kuva imyaka 38 yavuze ati iyo ninjiye mu kidengeri hari umumanuka w'umanuka y'imbere yanjye yarashobora gutambuka yaretse abandi bose baryamye ngaha aca yegera urya kandi aramukiza kuki yavuze yuko yarazi ko yamerewe gutyo kandi bamubwiye bamubajije ikibazo bamubonye muri Yohana 5 yishuye ati nukuri nukuri ndababwira umwana ntacakora ubwiwe ariko icyo abonye data akora ngici cishimikizo ntanyiganyizwa ciwe kiracyari cishimikizo ntanyiganyizwa ndi hariya muri Finland urya munsi kandi uwo muhungu mutoyi yararambaraye harya nuko ndagenda impande n'impande ziwe kandi arambaraye harya yapfuye hari haheze igice cy'isaha apfuye mwarabisomye mu gitabo natanguye kwigira kure hari washize ku ibiganza narahindukiye ndibazane cyari giki nararavye kandi caniyumvira nti bindira umunyuto mu nararavye harya ku rupapuro rwa mbere rwa Bibiliya nuko hazoshika ko umuhungu mutoyi w'imyaka hafi 9 azokwicwa n'imodoka hazoba hari umuciro muremure w'ibiti byo mu bwoko bwa konifere hacamwo imitanda y'imodoka izoba ikitse mwibarabara yamenaguritse azoba yambaye amashesheti aduga imishatsi yiwe azoba izoba imoya ari migufi cyane kandi n'amaso yiwe azoba yatu rumbutsa amagufa y'umubiri wiwe azoba yavunaguritse nararavye kandi ncandibaza nti yo mana navuze nti mugume hamwe mwese umukuru w'igisagara yaraho navuze nti nimba uyu muhungu atazoba ahagaze mu minuta ibiriza ndo muvugishwa w'ibinyoma muce munyirukana muri Finland ntankeka ariko niyabahagaze mutegerezwa guha ubuzima bwanyu Kristo uko n'ukuri bagumye batekereje navuze nti data mwijuru hariya hakurya y'ikiyaga haheze imyaka 2 wavuze ko uyu muhungu mutoya zoba ryamye aha na hariho mwene data Moore na mwene data Lindsay bavyihweza kandi ahantu hose baravyanditse muri Bibiliya rero ibihumbi by'amabibiliya mu gihugu cyose byanditswemo byari biki icishimikizo ntanyiganyizwa data yari yerekanye ibizoba ntabwo babwariho namba mu guhagarara hariya by'ukuri atangeka arad azozuka neza hariya muri Finland aha abantu ibihumbi binjira muri uwo mugoroba nategerezwa n'imiburi iburi gusohora bamwe kugira bikunde ndabigishe kubasohora hanyuma nkinjiza abandi yahagararanye nabo hariya abantu barankunda kandi bari babonye gukira indwara bikoreka ariko ngaha hari umuhungu arambaraye hasi yapfuye cari cishimikizo ntanyiganyizwa ikihe iyerekwa nkora ivyo data mbwiye gukora uzonyizera wese azokora ibikorwa jewe nkora aho niho hari cishimikizo ntanyiganyizwa navuze nti warupfuwe nugishoboye kumugumya imana yavuze garuka mugarukane kandi wa muhungu muto acarazuka araba hirya no hino nkuku abantu baciye bata ubwenge nibindi ngivyo byaranditswe kandi bica biterwa ku mukono n'umukuru w'igisagara canke n'umukuru mu bucamanza jejwe kuraba ko amategeko yubahirijwe uko n'ukuri Nigiki nicishimikizo ntanyiganyizwa Yesu Kristo ni wa wundi nyendeje uyu munsi nibihe bidashira nimba tari wo yamana yahagaritse umugore avuye inayini afise umwana yapfuye umuntu apfuye muri ico gihe baca bamujana kumuhamba ntibabashingura hejuru kwisi baca babashira mumva haracariho Yesu Kristo wa wundi nyendeje uyu munsi nibihe bidashira ego nimurabe hariya muri Mexique urya mwana mutoyi bamwe muri mwebwe bari ngaha bashagaje ngaha kandi urya mwana umuganga yanditse urwandiko rwanditswe mu kimenyesha makuru c'abadandaza b'abakristo kirya kibondo cari capfuye isaha zitatu muri ico gitondo kandi bivyabaye isaha zine muri iryo joro uwo mugore mutoyi ntiyoremeshejwe biri yari yahagaze hariya umuhungu wanje agerageza kumusubiza inyuma kandi yari afise yemwe nibaza ko bari bafise abajejwe umutekano w'ishengera amajana abiri bahagaze hariya kandi yaraburira ijoro ryaheruka irya mpumyi yari yahumutse kandi uwo mugore yarabimenye yari umukatolika rero amaherezo naravuze nti mwene data more genda umusengere kubera kirya kibondo imvura yari kwiragwa igwa cyane bari bamye bahagaze hariya kuva kera muri ico gitondo hariya mu kibanza cinkino hanyuma ndavuga nti bamanukanye n'imigozi inyuma kugira ngo nshike muri ico kibanza maze hariya majoro atatu gusa nahagaze hariya ncamvuga nti nkuko nariko ndavuga mvuga ubutumwa kandi nararavye ncambona umwana mutoye hariya imbere yanje umwana mutoye ava muri Mexico atagira amenya ahagaze hariya nyene anhwenga twengera neza na neza ngaha imbere yanje navuze nti rindira gato y'imwene data moro muzane hano yo icishimikizo ntanyiganyizwa abadayiko abadayidiakoni baciye basubira inyuma nguyu araje yaciye akubita amavi hasi acavuga ati patiri patiri navuze nti haguruka hanyuma mwene data Espinoza aravuga ati haguruka kandi yabimubwiye mu rurimi rw'Ikiesipanyoro araheza arahaguruka navuze nti data wo mu ijuru mpagaze ngaha muri iyi mvura uwo mugore mutoye wa karanga yababa imyaka 23 ibintu nk'ivyo imishatsi yiwe imanuka ija hasi mu maso hiwe hatoyi araba hejuru indabo yiwe yerekana ico yari yiteze yari yiboneye urya muntu yari mu myaka 40 amaso yiwe yarahumutsahe imbere havugirwa ubutumwa yaranze yuko Imana yashoboye guhumura impumyi yari gushobora gukiza ikibondo ciwe yamuryamitse hariyo umubiri wiwe watimbye mu burengeti bukanye yahagaze hariya kuva mu gitondo gushitsa ku mugoroba hari nka saa tanu zuzuye saa yine zuzuye muri iryo joro ibintu nk'ivyo ateruye uwo mwana hanze mwari mwabonye icanditswe mu kimenyesha makuru c'abadandaza b'abakristo hariya ateruye uwo mwana nk'uku navuze nti data wo mu ijuru sinzi ico iri bisigura jewe gusa ngo umukozi wawe ariko nabonye irya mwana ahagaze hariya yari muzima ndamurambitse ko ibiganza mu izina ry'umwami Yesu yavuze ati wa hanyuma acatangura kurira hanyuma uwo mukenyezi yaciye atora uwo mwana kandi acaraturikisha ararira kandi n'abantu baciye batangura kurira hariya hanyuma abagore baciye batubwenge n'ibindi navuze nti ntihagire icyo muvuga kuri ibyo bibaye ntimurungi ku muntu azi kunyaruka hamwe n'uwo mwana na nyina wiwe mugende kwa wa muganga hanyuma ashira igikumu ku canditswe kivuga ko uwo mwana yapfuye yishwe n'indwara y'umusonga umunsi umwe imbere canke muri ico gitondo isaha zitatu kandi twaciye turonka ca canditswe giteye ku igikumu na wa muganga kivuga ku kiti wa mwana mutoye yatangajwe ko yapfuye mu biro bya wa muganga muri kirya gitondo kandi nyina yamugendagendanye umunsi wose cari giki icishimikizo kitanyiganyiga cari giki yarizeye nimba Imana yarashoboye guhumura amaso y'impumyi iki Imana yashoboye kuzura abapfuye ni ya yindi nyeneje uyu munsi n'ibihe bidashira narakekeranya sinabimenye gushika ndavyiboneye kandi igihe nabona urya mwana mutoyi cari icishimikizo nkanyiganyizwa ukuri kudaseswa nuko niko byari urupfu rwategerezwa kurekura uwo yapfuye aha yatanze umwana w'Imana rurya ruguru yukirwa urupfu ruca rutangura kumuduma ko ni gute yoshoboye kuba umuvugishwa ni gute yoshoboye guhagarara harya kandi agacirwa ko amate mu maso ni gute yoshoboye guhagarara harya kihanganira abamutetereza kandi ntagira icyo abivuga ko ntiyari Emmanuel yari umuntu asanzwe raba barya basoda bimboregwa bacira inkonda raba mu maso hiwe havirirana umurwanizi yavuze ati nzomuronka nguye araje nkuru y'ukuruboye rw'urupfu rudumi ruhande yiwe ariko mwene data igihe rurya ruyuki rwamucumita Emmanuel rumaze gusohoka rwatakaje uruboye rwarwo hatibagiye n'urupfu bwarwo nibitangaje ko Paulo mu nyuma yashoboye kuruhanga mu maso akavuga ati mbega rupfu uruboye rwawe ruri hehe wamvawe intsinzi yawe iri hehe Imana ishimwe cyane yo yaduhaye intsinzi urupfu rwa Kristo rwabaye icishimikizo ntanyiganyizwa umutima wanje uravuga uti amen kuri buri jambo riri mu gitabo ciwe atankeka ndiko ndasozera ubunyene bisabwa ko ndabigarukiriza hano murabona nico gituma menya yuko mwemu yera ariwe indangamerekero yanje ndongora ni wanshoboza kumenya yuko iri jambo ari ukuri niwe cishimikizo ntanyiganyizwa canje niwe imishwara rayizuba rinyakira niwe bugingo bwanje niwe nanga yanje mu gihe chamaganya ambera inyenyeri yo mu buraruko igihe nzimiye mpemu yera mbera indangamerekero niwe ndangamerekera ndongora nsubiza mu ruhongore amadina meze nk'izindi nyenyeri yegerezanya n'isi zindi nyenyeri ziza zegereza nk'uko isi yegereye ariko suru nyenyeri rwo mu buraruko isi irashoboye kwegeraho ishatse ariko yo ntiyegera bambe namba yo mwene data urunyenyeri rwo mu buraruko ruziritse kunanga izindi zegera zigana mu mikuro ushobora kuzikora hana hariya n'ahandi hose uko niko bimeze mu mashengero y'abanyamadini ariko Kristo niwe cishimikizo ntanyiganyizwa niwe muntu ushobora gushikara ko ivyizigiro mu giha madini azobatetereza mwebwe mwese muze muhanga amaso ku runyenyeri rwo mu buraruko ntemu yera niwe ndangamerekero yawe we ya mari ukuri ku jambo ryiwe igihe bambarirako ivyo bintu bidashobora kubaho muri iyi minsi ya none nkiyi narabimenye namba hatariho namba hatariho Imana rero tubeho dufungure tunywe kandi twinezereze hariho Imana reka tuyikorere nanje nabayeho mbona urya Musa ho yakoze buri kintu mbere no kuzura bapfuye mu gihe yari hano ku isi natwe turazi ibyo biciye mu byanditswe byagizwe nk'ukuri nibyo mushinga ntahe niwe icishimikizo ntanyiganyizwa rero mugira icishimikizo ntanyiganyizwa cawe raba mu gihe cy'amarushwa yanje yamariwe cishimikizo ntanyiganyizwa rero ni mu mwitegereze kubwo buntu bw'Imana rero byaba byoba byiza ndangije umwanya urarangiye nuko mwitegereze hano nagira ngo ni saha zitanu none ni saha zitandatu n'igice bagenze umunsi wose ijoro ryose umwaka wose no mu bihe bidashira sinoshoboye kubivuga ko namba ntugerageze kubyiyumvira ko ntushoboye ntanziri hari yo kubyiyumvira ko uvuze uti mwene data Braname namba sindabizi nditeye gusa ndiko ndagerageza kugira ndabikore ku icari co cose ndavyizeye gusa nivyo gusa murabona siwe yirutse canke yabishatse ni Imana yerekanye imbabazi murabona si kubwe ibikogwa ni kubw'ubuntu murabona ndabyizeye gusa Imana nahayo gukora ibisigaye byizere gusokora uvyisunga iyi ndirimbo ihambaye nabumvise bavuga canke bayiririmba ngaha canke ahandi hantu yo urukundo rw'Imana Yesu kuntu hari rwinji kandi rugororotse Yesu kuntu ruhebuje kandi rukomeye ruzokwamaho ibihe byose ruririmbo rwabera n'abamarayika mu biharuro iyo umuntu agerageje kumenagura canke kwerekana ubwenge bwiwe yo gusesarisha ntushobora kubikora ntugerageze kubikora ntibigutwara umwanya uvyiyumvira ko Imana irenge y'ugutahura kose Imana ntuyitahura Imana urayizera gusa iryo niba ibanga nturyiyumvire cyane ryizere gusa sinshobora kukubwira ico risigura sinshobora kukubwira uko worigira ndazi gusa ko wo naryizeye gusa nuko biri ni nkiyo wemereye ikintu mwana mutoyi aravyizera utegerezwa gushitsa ivyo wemeye uburi umwana w'Imana urashitse ijambo ryayo icishe bugufi gusa uvyizere ntusamare gumaho ushikamye Imana yarabikoze igihe kimwe itegerezwa gusubira kubikora itabikoze izokubwira igituma itashobora kubikora kandi ivyo n'ukuri rero guma uyishikamye ko gusa murabizi igice kimwe hariya ndizera mwene data mukundwa hariya yabatijwe jo mwijoro yaririmbye urwo ruririmbo yo urukundo rw'Imana bambwiye ko uyo murongo ico gice cayo catowaho canditswe kuba mba ku kibambazi cy'inzu ikore rwamwo amarorerwa aho yavuga mu gihe twokuzuza ikiyaga wino canka majuru akaba impapuro ivyatsi byose byo kwisi bikagirwa amakaramu y'abanditsi abantu bose bakaba abanditsi bakandika urukundo rw'Imana yo mwijuru ibiyaga byo kuma canka umuzingo ntivyo kwirwa ko byose naho wozingurura ku bijuru kurindi vyiyumvire mu gihe bitatu vya bine vyisari amazi kandi mwitegereze ivyo bita hidrojene na oxijene mu kirere ubukanyi n'ibindi murabona ivy'amazi yose aba wino hanyuma amatiriyoni yivyatsa akaba makaramu hanyuma mwiyumvira amabiliyoni y'abantu ari ku isi umwumwe wese akaba umwanditsi gukoza ayo makaramu mu kiyaga hanyuma mugerageze gutahura urukundo rw'Imana vyokamya ikiyaga canke umuzingo naho woba uzinguruye kuva mu bihe bidashira gushika mu bihe bidashira ntivyo kwigwa ko ntimugerageze kuvyiyumvira ntimushobora mwoto mutwe mugerageza kubitahura vyizere gusa mugira icisha imikizo ntanyiganyizwa guma ngaho amahoro atuje n'imigenderanire n'Imana utazigera wibagira shikama kuri iyo nanga kandi iyo nanga izoshoboza ubwato gutuza tunamika imitwe yacu Yesu kuntu hambaye Yesu kuntu hambaye nibangahe hano muri iki gitondo mucunamitse imitwe yanyu turegereje rero umwaka mushasha kandi mwarabaye abambwe mu cyane kandi ibyo ni byiza birampimbara umwe wese muri mwebwe sinkekeranya ko bihimbara Imana ariko none by'ukuri mwaragize imigenderanire n'ico cishimikizo ntanyiganyizwa ico kintu utashoboye kwigira ucizeye no kuciyumvira gusa ariko ikintu kimwe carakwishuye hanyuma rero uca ubona ubuzima bwawe buhinduka kuva ico gihe urabona ijambo ry'Imana ryose isezerano ryose rishimangirwa n'Amina rero uri kurakira urakira icishimikizo ntanyiganyizwa kuko wibuke ko yavuze ati ijuru n'isi bizovaho ariko ijambo ryanje ntirizo rizokwamaho nturaja muri kirya kibanza na rimwe aho woshobora kuvuga uti Amina ku ijambo ryose naho ryoba rishushanye n'ivyo wizeye rihushanye n'idini ryanyu ariko ushaka kuza muri ico kibanza nka Mose nk'abasigaye muri bo ntibashobora gukora ivyo gushika baronsi icishimikizo ntanyiganyizwa kandi urashaka ico kintu mu bugingo bwawe muri kino gitondo woshobora kwerekana ivyo nyene mu gutarika ibiganza byawe ku Mana Imana ibahezagire ni vyiza mugenzi mu nyubakwa yose. Datanye n'ubuntu ndazi ko munsi uri zina tuzotegerezwa kugenda hategerezwa kuba umwanya wo kuva muri iyi si ntituzi ico gihe icarico kandi nta budasa bunini buhari namba umwanya wacu urangiye rero turashaka kuza intumbero yacu mu kuguma ngaha ni iyo kugukorera kandi kuva ku nzira yo gusambuka no munsi umwe nka Pawulo ku nzira ije Damasi kagiye gusambura ishengero umuco waramuhumishije kandi yewe mana uwo muco waramukurikiye kuko wari Kristo rero yarinjiye hariya mucishimikizo ntanyiganyizwa kuko n'urupfu ubwarwo nyene yashobora kurutwengera imbere avuga ati amashimwe abe y'Imana iduha intsinzi muri Yesu Kristo wabaye icishimikizo ntanyiganyizwa kuri iyo ntumwa yabaye wabaye amina kuri we mu mvuki yari yo yose wabaye inyenyeri y'ubuzima bwiwe igikoresho cyo kumurongora wabaye indangamerekero ya murongora mu gihihuhusi wabaye uguhishurirwa wabaye iyerekwa wabaye ibyizigiro byiwe agakiza kiwe mbere mu gihe cy'urupfaho yamenya ko arwegereje yaguwa gumye uricishimikizo ntanyiganyizwa cyane wabaye icishimikizo ntanyiganyizwa cya Daniyeli wabaye icishimikizo ntanyiganyizwa cy'abavugishwa bose hagati mu itandukaniro ry'amadini no mu mbobane z'imisi yayo hamwe n'amafarisayo n'abasadukayo hagumye hari abantu bakubonamwo icishimikizo cyabo ntanyiganyizwa rero uyu munsi mwama bagabo n'abagore bafise impuhwe mu rukundo n'imitima ijeje tamaraso mwami kubw'imigenderanire y'ukuri mu kumenya Imana hamwe no kumenya neza ko ufise icishimikizo ntanyiganyizwa nkumbura iby'abantu bigeze kumenya kera mwami kwari ukwiyunga n'ishengero kandi twabonye yuko naho nagerageje mu by'ukuri kutitandukanya uraza umutima wanje ariko babwireye yuko ntushobora kwiyunga n'ishengero wiyunga n'inyubako inyubako za Methodiste na Baptiste Catholic kana benekotariko uvukira mu ishengero mu mubiri w'ikinyegezwa wa Yesu Kristo ugacuba umunywanyi w'umubiri wiwe ufise ingabire za mwemu umubiri wiwe uhambaye uja mu gikorwa n'ubushobozi Imana ngikivyo ibi biganza byasigura muri iki gitondo aho byaduzwa hejuru nshira ahantu hambere yewe mwami nyakira mbumbu kushaka nkora uko ushaka nshoboza gusa intumbero yanje mu buzima mbe icishimikizo ntanyiganyizwa mboheye muri Kristo tiniyumvira ikintu na kimwe kitajanye n'ico cishimikizo ntanyiganyizwa bindonse mwami baheza gire kizabarwaye n'abasinzi kayegarukana bazimiye ubu mwami turabizi ko ari umugenzo guhagarara ahantu havugirwa ubutumwa ariko ibi byamaze kuba umugenzo kuri twebwe kandi muri iki gitondo naho havugirwa ubutumwa huzuye kandi abana batoyi bose ariko mwami hari ukuntu wavuganye nabo bataritse ibiganza bafashe kurya byari bimeze ingingo barabiri shaka bashaka ikintu gifadika kandi ndiko ndatanga isengesho mu izina ryabo bituronse umwe mwamube hamwe natwe ubu uduharire ibyaha byacu dukize indwara kandi uduhe agakiza dukeneye kandi mwami hejuru ya byose se tutokwigera twibagira uyu munsi ko twafatanijwe n'icishimikizo ntanyiganyizwe inyenyeri cyo mu gihuraruko ikaruvariyo na Kristo rero mpemu yera ariko arafata amajambo y'Imana ayatugaragariza icese mu gukiza abarwayi mu iyerekwa mu kuzura abapfuye no mu gukora neza na neza ibyo yadusezeraniye gukora ese iri shengero hamwe n'aba bantu canke igice cy'umubiri wa Kristo bakoraniye ngaha muri iki gitondo ngo tubeho nk'uko Yesu yavuze ko tuzobaho muri uyu munsi w'isi ese boguma basa nk'umunyu gushikaho abantu banyoterwa umunyu uzana inyota kandi umunyu ushobora gufasha gusa iyo ukoreshejwe rero ndasenga Mana ko woronsa ibi aba bantu abo babandi abazana abantu kugakiza nabo hezagira umwungere wacu mwene Data Neville uyu mukozi aciye bugufi mwami ahagaze aho akorera igikorwa yubashe rwose nk'umwe mubagize umubiri wa Kristo agerageza uko ashoboye gukurikiza ikintu cyose nk'uko wamutegetse kubikora. Heza gira abajejwe imibereho y'ishengera abantu banshigikiye mu bugwaneza muri iki gihe gihambaye cy'umwiza naciyemo. Shigikira ishengero risengera hamwe nanjye rikangirira mu gihe cy'amananiza. Mwami ndabakunda kandi ndatanze isengesho ryanjye kugira ngo bahanga amaso kuri wewe mwami. Ese boraba hirya y'iri bumba ripfa ry'umukozi wawe? Ese bo muhanga amaso we mushobora byose uwari? Kandi turazi mwami ko dufise aho tugeza ntacyo bitwaye abo turi. Turi abantu bapfa ariko siyo ntumwe, ariko ubutumwa bituronse mwami. Naho duhanze amaso kuri Yesu Kristo umwana w'Imana dushoboze kumuronga umwe wese by'ukuri ngaha uyu munsi imbere n'abana batoye kugira abicishe imikizo ntanyiganzwe mwizwa mu ikoraniro ryose. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ndamukunda. Ndamukunda. Kuko yankunze ubwa mbere. Kanda kagura gakiza kanje. Kugiti ikaruvariyo. Ubu mu gihe turiko turaririmba kandi tufatana amaboko n'uwundi imbere yawe inyuma yawe iruhande yawe mwese muhana amaboko gusa. Ubu mugume mwicaye gusa, nimuhindukire hirya no hino muramukanye gusa namba mubishoboye. Ndamukunda. Kuko yancunguye ku giti. Ku giti ikaruvariyo.
They just announced communion.
Bahejeje gutangaza isangira ku munsi wa mbere mu ijoro saa sita y'ijoro. Dutarike ibiganza byacu butumuririmbire. Nibangahe nibangahe bumva ko ari icishimikizo ntanyiganyizwa cya ijambo? Niwe jambo, ibyo muravyizeye we ni jambo. Kandi Mpemu yera yaramenyesheje ijambo kugira ngo atamanzura uwo muco muri wewe w'ijambo kugaragazwa ku jambo. Yashize ijambo mu mutima wawe. Reka Mpemu yera yinjire wirabire kuge ni jambo rigenda genda itsereki bucije bugufi. Ntukifuze kuba umuntu ahambaye b'umuntu muto atacari, kuko Imana ishobora kukugira umuntu. Murabona ni byiza ubukora ibyo mwese muramukunda. Nimuvuge muti amina. Murazi ico ijambo amina risigura? Bibe nkuko amina uko. Reka tuvuge tuti haleluya. Murazi ico ibyo bisigura? Himbaza Imana yacu. Igihe nari mu Budagi nta gihe kirekire giheze nahagaze imbere y'abantu hafi 30,000 cyangwa 40,000. Uyu munsi ndasha ndavuga nti birantangaje kubona mwebwe abadage mudashobora gutahura. Navuze nti ndiko ndarengana nza ngaho uyu munsi imbwa yangu giye mu Cyongereza. Uko ni ukuri. Navuze nti nta ngorane yari ifise na gatoyi kandi haje inyoni hanyuma irandirimbira mu Cyongereza. Rero nabandanije ngenda mu ibarabara nshitse ninjira inyuma nasanzeho umugore yararetse umwana. Nca ndavuga nti uyu mwana ariko ararira mu Cyongereza abantu banyu bafise ingorane igihe. Uko ni ukuri yo uravye hirya no hino iri hose, sibyo? Nibyo yahari. Ubu reka dutarike ibiganza hanyuma duhumirize kandi turirimbe mu gihe dusa umwungere akuse gusogera. Tubanze tuve hasi duhaguruke twese twese moto tumura tumuramukunda. Dusubire tumuvuge muti amina. Kandi murabizi ijambo haleluya ni rimwe mu ndimi zose genda mu mashamba yabaho tanto muri Afrika. Haleluya ni ryo jambo nyene. Haleluya ryotegerejwe kuba ari nkindamukanyo y'abakristo, sibyo? Haleluya iryo ni jambo risigura. Himbazwa Mana yacu kandi irabereye, sibyo? We ni umucunguzi wanje atankeka. We ni Yesu Kristo atankeka umwana w'Imana kuri jewe atankeka. We ni wa wundi ejo munsi n'ibihe bidashira. Ndamukunda. Ndamukunda. Kuko yankunze ubwa mbere kandi aka salvation on Calvary. kugiti kumusaraba.